mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo kwigisha kuri Mose bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 13 kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 956 muri Branham Tabernacle Jeffersonville Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni byiza cyane Imana iguhezagire mwene data Neville. Mwarabutse bagenzi, ntegerezwa kuraba rimwe na rimwe kugira ngo menye namba atari mu gitondo cyangwa ku mugoroba. Yemwe ndanezerewe kuba ngaha iki gitondo, harashushe kandi ndazi neza ko mwakiriwe neza. Nta rushana tugifise, dufise iki na gatasi ngaha, sibyo? Ibintu byose bisa naho byapfuye, ibyo ari byo byose. Mwicancereje ndindiko ndakora isuku mu nzu kandi mu gitondo nari nteteye kandi mbabara kandi nikanguye inshuro nyinshi, ariko sinahora mbona ukuntu umugore afise akazi kenshi rwose. Baragafise gutegura abana batatu, hanyuma ukaja kunyigisho zo ku munsi w'iyinga. Yo mana we, ni byinshi rwose byo gukora, byinshi kuruta uko nibaza ko hari ibyo gukora. Hanyuma niyumviriye nti mwihugu ejo ku mugoroba nariko ndakora, hanyuma ndaza mvuye ku rubuga n'ubutumwa bwiza. Mana we, mbega ntibigoye kubigira ibi se? Natanze amahera 35 y'amadolari ku ndwi kugira ngo hagire uburaba umwana, ariko nta n'umwe yashatse kubikora. Umuntu yanditse mu kinyamakuru ngaha heza igihe gitoya kandi bintaho bihuriye na birya, yavuze ko yari aha haruguru umunyepolitike kanaka i Kentucky. Yavuze ko yagiye mu gisirikare inshuro zibiri, yakomeretse inshuro zitatu kwinkintwari. Yabayeho nk'umunyagihugu aho mu micungararo yakoze ibintu byinshi, yakijije ubuzima bw'abana babiri n'umwe ku mugezi hamwe n'umwe yahandi hantu. Ndibagiye ibyo yakoze byose. Hanyuma amaherezo yiyumva ati emwe, bategerezwa gutunganya neza umubano, azoca yitwaza gutwara ikintu kanaka. Hanyuma igihe yabikora mu bantu 100,000 yaronse amajwi 5, yasabye ubujejwe umutekano ko yoronka inkoho ngufi ngo imufashe kuva muri abo babanya. Ati byari binateye ubwoba kuba mu micungararo y'igisagara, ntiyari afise abagenzi bakwiye bo kumufasha kuva mu gisagara. Ariko uko ni ko gushima kw'Abanyamerika, sibyo? Nibyo muri Amerika uko ukora byinshi niko wategekwa ko byinshi, nibyo bakwitega ko byinshi kuruta. Basha, muri iki gitondo ndashaka gushima ingene ishengero risukuye kandi risa neza, kandi mu gihe nazabari bashize urugi hariya kugira ngo uja n'uruza bibe byiza kurusha. Rero ibyo ni byiza byo kuri uwo bari mu bajejwe imibereho y'ishengero wese ngaha, hanyuma agafasha kwiyumvira ibi atanke ibyo byari bye bihambaye, kandi n'akazi keza gakoranywe isuku. Niyumvira ko mwene data hari namba ntihenze yabikoze n'akazi keza cyane. Ubu twacerewe gato, ariko murazi ukuntu aba holiness bameze. Murabona ntagiye kanaka bagira, sibyo? Ga mwene data Slotas, mwene data Desman, neza na neza ibintu byose uko tubifata. Nagize ibikorane byiza cyane hepfo mu bumanuko, ariko nashoboye kuvuga haheze iminsi mike gusa nigishije amezane ntahagarika. Hanyuma sinari mfise n'ijwi ryo kongera ko nategerezwa gusa nk'uwukoresha ibimenyetso ku mugore wanje. Murazi byico nashaka kandi bisana. Hanyuma rero inyuma y'ibyo hamwe no kugaruka aha haruguru aho umenga hasa n'ahaje igihe kibunda tumaze iminsi dufise. Umunsi umwe kanya uwukurikira hagashuha, nafashwe neza neza n'ibicurane nk'ibya kera. Hanyuma narabyutse haheze iminsi mikeye, hanyuma birasubira ubugira. Kandi rero turashima umwami mwiza naho biruko kubyiza n'imbabazi vyiwe tugirira hamwe n'ukuntu yatugiriye neza. Nagize ibikorane byiza cyane hariya hepfo, kandi umwami yaraduhezagiye birenze cyane. Kandi ejo mu ijoro hafi isaha 3 zo mu ijoro mwene data Wudu yampamagaye hepfo muhiriwe. Hanyuma mwene data aragambite ku telefone ashaka ko nja gutangurira muri Swiss. Rero biragoye kuja mu busaza. rero ubu igikorane cyacu gikurikira kizotangura itariki 11 z'ukwezi kuza muri cadre tabernacle muri Indianapolis muri cadre tabernacle muri Indianapolis kuva ku itariki 11 gushika itariki 15 hanyuma rero kuvaho gushika Minneapolis akuva Indianapolis gushika Minneapolis abadandaza abakristo ubu niyumvira ko mwene data Neville yampamagaye kandi naye nifuje kwerekana kugaragaza ugushima kwanje kuri we n'umuryango w'abatatu na Neville baje hariya hepfo barandirimbira ku maziko narimo hirya yejo kandi nabajije mwene data Neville umuryango wa Lidike nta muririmbyi n'umwe bari bafise igihe umushinga ntahe Lidike yatahi muhira mu bwiza kandi atakeye kandamba umuhungu wiwe sindamubona nga kandi mu nyuma nasanze ari umuhungu bareze yarazi yuko sari kwarapfa atakiri agakiza yirukanze muhira kundondera imbere kandi se yakiri agakiza imbere y'urupfu rero ikintu gihambaye kuruta ibindi wa muhungu yoba yarakoze akwari kuza kurondera umuntu yosengera si imbere y'uko agenda hanyuma n'umuryango w'abatatu wa Neville waramanutse maze ubaririmbira neza kandi mwene data Neville yambajije namba novuga muri iki gitondo no kuri uyu mugoroba naho nyene rero muritegereza neza ibyanditswe bivuga biti musabe byinshi kugira ngo murera tanke kamwe ne data Neville yisunga ibyanditswe kuri ibyo bintu cyane rwose nuko rero ndakora uko nshoboye kose ubu muri iki gitondo navuze nti hari umunsi mukuru w'abakenyezi ko dushaka kuvugisha abana babatoya niyumviriye ko iki gitondo coba umwanya mwiza ku kubana batoya rero niyumvira ko umunsi w'abakenyezi rero nta kintu kiryoshye kuruta kwisi twoba tuzi uretse mawe nyawe w'ukuri Imana ihezagira ubugingo bwiwe bwiza mawe w'ukuri w'ukuri ariko no munsi dufise ibyamusubiriye byinshi byitwa mawe abo si abavyeyi n'abagore bafise abana gusa ariko si ba mawe bo mu bihe byahera n'uwo yitaho umuryango ataja hanze muri ubwo bunywero naho batambira reji joro ryose anyita abanywa inzoga maze agataha ntabereye rirya zina ryera rya mawe n'umugore gusa nta kindi ariko ararera umwana ariko si mawe rifisi yini siguru ubu niyumvira ko hamwe mwo rero ku munsi w'abavyeyi nifuza kuvuga neza cyane nanjye ubwanje mfise mawe ashaje wimbi yicaye hariya kandi niyumvira ko umunsi umwe ni byiza ariko iminsi yose yari ikwiye kuba iminsi y'abavyeyi bibaruka ntibiba umunsi umwe gusa ku mwaka kandi gituma uyu munsi w'abavyeyi uri kuraba ubu kandi ndabona ko turi bake kandi twese turazinanye turi muhira abagenzi nico gituma tuza kuvuga muri ubu buryo niyumvira ko umuvyeyi yakuye kubahwa co kimwe buri munsi nivyo umuvyeyi nyawe kandi ariko muri iki gihe ivyo bita umuvyeyi mu munsi mukumunsi w'umuvyeyi yibaruka nta kindi kwisi nzima atari urudandazwa ataho rufatiye kugira ngo bakure amahera mu bantu gusa kandi ni agashinyaguro ku muvyeyi ku munsi w'umuvyeyi rimwe mu mwaka ntituja kumuraba ariko tuzomurungikira amashurwe makeye hanyuma bizoba bimaze uwo si umuvyeyi mawe mana uwo muvyeyi nyawe n'umugore uwakureze maze akamukunda hanyuma ukamuraba ukanamuvugisha igihe cyose ukagaragaza urukundo rwawe kuri we igihe cyose si umunsi umwe gusa mu mwaka ariko imbere y'uko ntangura kuvuga agakuru kanje nifuza kuvuga ibihanyuma subiri bamwe muri mwebwe kandi benshi muri mwebwe barapfuye benshi muri bo baragiye kuvaho ibi byakoreka hari mu gihumbi 1933 mwarabonye mu kinyamakuru haraheza amajoro make aho urya mugore yishe urya mugabo yamutereye mu nzira yiwe hanyuma azaramucako n'imodoka yiwaje inyuma asubira imbere kugezaho yamusyeye wese mwibarabara hanyuma bavuze bati abashingwa manza n'abandi bavuze bati ibyo nta rubanza bigucira mu gatima nama kawe yavuze ati jewe n'Imana turarushijwe ninge n'abagore bafatwa ego nikigirwa mana ibyo nibyo turaruhijwe iki gihugu gishobora kuja hasi gushika he nibaza nti mbega twoshika he tutarashiga urubanza rw'Imana jewe n'Imana iyi Imana ibayagirwa n'ibyaha bitagiraho bifatiye byose bayishirako ntiyari kuba iri Imana ibyo birahagije jewe n'Imana mana we Imana ntayihuriye n'ibintu nk'ibyo ndiko nibazaho azoba ari mu mibabaro hariya ukazobyiyumvira ku cyo gihe yo Amerika rero ni mwibuke namba ibi mukaravyandika ni mu vyandika ibi nivyo mvuze imbere y'igihe murabona mu gihumbi kimwe amajeni 93 igihe twari ko turagira ibikora na hahepfo hakera nibaza ku shengero rya Kristari ibyo riri ubu kera ryahora harya ni ngaha nyene neza mwene data nevire umanutse neza Sharri Kern yahora bahariya ni iki inzu y'impfuvyi hariya ku ibarabara mexe muri 33 nariko ndikorimo nkora imodoka y'ubwoko bwa Ford mu gihumbi kimwe amajeni 93 kandi cyo gitondo naciye ndayishikanira umwami kandi mbere y'uko yo kuva imuhira nagiziye rekwa ndafise aho byanditswe agapapuro k'umuhondo gashaje akararindiriye muri bibiliya nabonye igihe cy'iherezo kije kandi mwebwe ni bangahe bibuka uko imodoka ya mu 33 yasakirya gihe yo yari imaze yamaze kuva mu gihe gutya kandi dugija hejuru inyuma hanyuma ikase ku buryo ipine ry'uguteke kanya bari manikako nagizi yerekwa yuko imbere yo kuza kumwami miduga izobifisi ishusho yirigi ni bangahe bibuka ubwo buvugishwa hoba hari ubusigaye ngaha Mwene data Seward yaragiye kandi nkeka hari mu 33 igihe twagira ibikorane hano ndakeka ko hafi bose muri bo bagiye kuva icyo gihe kandi navuze imbere y'igihe yuko Amerika Imana yabo ya mbere yababayo umugore nuko bimeze ibintu byose bikozwe bikurikije imideli y'i Hollywood ndafise ibintu byafashwe amajwi na FBI byo kubabaza cyane gusa bitwereka ahantu neza na neza hanyuma igitaza kuri aba bakinyi bamareresi Hanumwe muri bo bimoye atagira ubusambanyo umwuga kandi FBI yabishitse ahabona uvuvuba ndafise ivyavuye mu madosiye yabo bwite kandi rero bose babayeho mbere n'abakinyi bamareresi aho yemeje barinjiye barabatora ababana n'abagabo amadorare 25 na 50 kwijora umugabo hose hejuru no hepfo muri Hollywood n'ahantu hose bafise amazu yabo tekanda bakabo bacayo aho bashobora kubarungikira abo bantu ibyo akaba ari byo turaba mu mbonesha kure naho hanze mu mafilime n'ibindi maze tukareka abana bacu ngo babigire utumano twabo hanyuma wakamwita mawe uwo ari kure cyane yo kuba mawe uwo ni umucafu uko niko biri neza na neza ariko nibo batanga umuvuduko w'umunsi emwe bareka ubwoko bw'impumyi bambara uraraba abagore b'abanyamerika uko baca bambara neza nkabo n'ibindi nk'ibyo kandi Imana ya Amerika n'umugore si Yehova iyo bayiteye umugongo ubu simvuga mawe ibyo bishire ku ruhande icyo ni ikintu cera mpava mvuga ko ariko aha nshatse kuvuga umugore kandi mwe ukendavuze bitaraba yuko imbere ya kwa kurimbuka gose guhambaye ariko simvuze ku mwami yambyiye bariko nizera yuko hari ibintu kanaka bizoba ubucange kirya gihe 77 muri ibyo bishobora kuba kuri iyi saha ariko hagati y'ubu na 77 ndavuze bitaraba ko ntubure hazoba gusenyuka guhambaye cyane kurimbuka ku isi yose hagati y'ubu na 77 nabivutse mu 33 navuze bitaraba ko imico y'abagore zobandanya itituka n'igihugu kikabandanya kigwa kandi bazobandanya bahanze amaso kuri nyina cyangwa kuri kurya nyina meze gushikaho bazoba umugore azoba akamana kandi nyuma y'igihe gito yuko Amerika izotwagwa n'umugore byandike hanyuma muzorabe ko atari ibyo umugore azofata ikibanza cy'umukuru w'igihugu cyangwa ikintu cy'ubushobozi ubutegetsi kanaka muri buri hejuru muri Amerika ibyo ndabivuganye kuba abapfasoni y'umugore avuye mu gikuni aba yataye ikibanza cy'ibyo nibyo aho niho hakwiye kuba hanze yaho nta kibanza afise kandi ubu sindiko ndabakarira ariko mvuga gusa ukuri nicyo bibiri ivuga kera umugabo niwe yari umutwe w'urugo ariko aho hari mu gihe cya bibiliya ntakiri umutwe namba ni igikoresho cyane gucunga abana kandi ubu oya bashaka kwitahimbwa bagira ibyo kubyara ku rugero maze baterure akabwa gatoyi mu maboko yabo mwanya wose kugira ngo bashobore kwiruka abana hirya no hino ijoro ryose si sindi ko mvuga umuvyeyi yibaruka imana ibaheza gira ibyo nibyo bitumye igihugu kija hamwe agati n'umuvyeyi yibaruka yakiriye agakiza k'imana nyawe mwiza yeri ibyo nibyo ariko ukuntu abagore bacu batituse biteye isoni ndafise igice cy'ikinyamakuru nagikase inyuma y'ingwano y'isi heruka ya kabiri kivuga kiti imico myiza y'abagore y'abanyamerika yagiye hehe ku buryo inyuma y'amezi atandatu bari mu mahanga abasirikare bane kuri batanu batandukanye n'abagore babo maze bakarongorwa n'abandi bagabo ntibashobora no kubarindira ngo bave mu mahanga abasirikare bariko barapfira ku rubuga rw'ingwano hariya uyo muntu akora ibyo ntabereye kwitwa mwamawe iryo zina ryera oya ntabibereye rero namye nitwa uwanka abagore ariko si ukundi niyumvira ko umugore ari ikintu cy'igitangaza cyane umuvyeyi yibaruka ariko bari bakwiye kuba mu bibanza byabo hanyuma ntibafata ikibanza cy'abagabo kandi ntibafata ikibanza cy'Imana kandi muri iki gitondo numvise ishengero rya Holiness rivuga riti umuvyeyi yibaruka twari nye nyerizo mu ijuru n'ibindi byose ntashobora kwiyumvira aba bakatolika bakora ibyo kuri Bikira Maria n'ibindi nk'ibyo byo gusenga abagore bapfuye Uwera Sisilia n'abandi bose uko akaba ari ubwoko bwo hejuru ubwo bupfumu uko ivyo niko biri ikintu cyose cyo guca akubapfuye n'ubupfumu rero hari umuhutsi umwe gusa hagati y'Imana n'umuntu uyo nawe ni Kristo Yesu ivyo ni ntawera wundi nta kindi uretse ku mwami Yesu Kristo ari we wenyine ari umuhuza hagati y'Imana n'umuntu ariko iyo mbona amashengero mbere bikaja n'inyuma yahavugirwa ubutumwa kwera kose bakagukura kuri Kristo bakaguha umubyeyi yibaruka ukwera kose bakagutwara hanyuma bagatangura none ehe aho bigeze ariko rero hari umubyeyi yibaruka nyawe asigaye Imana ishimwe ni nk'iyo ubonye ryarya hari umukristo nyawe abayeho ubwo buzima bwo aho ufise ingaruka nziza ufise n'ingaruka ibyo nibyo neza ubu rero ni mwene uwo muvyeyi na mwene uwo mwana twifuza kuvuga ko ubu muri Bibiliya ubu ndiko ndibaza igitigiri cy'abahungu batoyi n'abakobwa batoyi dufise hano muri iki gitondo sangwa mwarumvise ikiganiro camwe ne data ni village n'abahungu n'abakobwa batoyi bangaye bifuza kujyaho hejuru maze bicare ku ntebe z'imbere mu gihe muvuga muvugana namwe murifuza kuza hejuru ngaha hari intebe imwe zibiri zitatu zine zitanu imwe ngaha zibaye zitandati hamwe n'udutebe dutoye ngaha murashobora kuzaha imbere mwabamwe muri mwebwe batoye mushobora kugenda mutari kumwe n'ababyeyi bababyara kandi mushaka kuzaho hejuru murahaja ikaze cyane ababyeyi bibaruka baze yo bari mu cyumba cy'inyigisho zo kubiyinga imwe ni byiza turarindiriye iminota mike tubandanye tuvuga hanyuma turashobora mu minota mike turakoranira hamwe gusaba fiso twiso dutoya twirabura utw'umukara utw'ubururu aha hejuru maze tuvugisha umwe wese muri bo rero ni bangahe bakora umwami tuvuga muti amina ni byiza ubu nshaka kwigisha ababyeyi n'abana kandi nibo byerekeye muri iri joro umwami abishatse ndashaka kuvuga ku gitangaza cya mbere Yesu yakoze hamwe n'uko cyakozwe hamwe n'inkomezi cyakoranywe hamwe n'icyo yakoze igihe yakora ni bangahe bazi igitangaza cya mbere yakoze nimukivuge mwese hamwe nibyo igitangaza cya mbere yakoze ubu umwami abishatse igihe nariko ndiga muri iki gitondo naje nanje mu mutwe uko nyene byanje mu mutwe uko nyene ndabona ko turi kumwe n'umugenzi wacu mwiza umushinga ntaye n'umupfasoni yekere hari inyuma ndibaza muri iki gitondo niho nkibabona igihe nazunguruka inkingi gutya ubundi munsi nagiye kwipimisha ntegerezwa kuguma nza kwipimisha ku bw'ibikorwa byo hanze n'igihugu hanyuma gihe nasohoka nta wundi twahu uyatari umushinga ntaye n'umupfasoni yekere bicaye hariya mu biro musanga Shoen irwisuvire mwene data w'umukristo ameze neza cyane ndababwiye by'ukuri nahuye n'umugabo nyawe hariya umugabo nyawe yizera Imana maze agashira ibyizigiro byiwe muri yo muzi n'ikindi reka ndababwire mpura n'abaganga bizera gukira indwara kuva ku Mana kuruta abavuga butumwa ibyo nibyo muravugana nabo yavuze ati atankeka kandi igihe nagomba ngende yamfashe ukuboko avuga ati mwene data muranamukorera byinshi kiremwa muntu kuruta ibyo nshobora gukora yavuze ati ibyo nibyo yavuze ati ushobora gufasha abantu jewe ntushobora no gukora ko ati ibyo nibyo navuze ntebe nibyo ko woshobora gukora gusubiza igufa mu kibanza cyangwa ikintu nk'icyo ariko imana ni ikize yavuze ati byo ni bya minayo ndakunda kubona abantu bugurutse mu mutwe abantu bafise ibyimviro bizima ni yumvira uku bagwa n'abaganga bavura indwara y'imiti ba abavura babicishije mu magufu gukira indwara kuva ku mana byose hamasangwa kimwe muri byo hari uwo mu byo ufasha ndi mu ruhande rwabyo rero iyo ufasha umuganga akira urubanza umuvugabutumwa akira urubanza umuganga hanyuma uvura abicishije mu magufu agacira urubanza umuganga abaganga umuganga baga agacira urubanza umuganga avura ushobora kwiyumvira ibihari impamvu zimwe zo kuyikunda ahantu hanaka ibyo ni byo kuko umwe wese muri abo yaremeje ko hari uwo afasha ibyo ni byiza cyane rero uko bimeze ndibaza intumbero yacu iba ari nziza tukaba dufitiye imitima myiza abantu dukwiriye gukorera hamwe twese kugira ngo dufashe umuntu mugenzi wacu kumworohereza ubuzima icyo gihe intumbero yawe si ukuyikunda uha imana amashimwe yoyo itanga byose ku buntu wa minego mugenzi kuryo nta hantu na hamwe twari dukwiye kuyikunda bikwiye kuba bitunganye asanga umuganga w'imitsi ashobora gufasha uyu hanyuma uvura bicishije mu magufa agafasha uyu umuganga baganga agafasha uyu hanyuma ikindi kintu kigafasha uburya nimuze tubisengere byose amina kugira ngo imana ifashe abantu bayo bakundwa kumererwa neza no guhimbarwa kuko nta gihe kinini dusigaje cyo kuba ngaho iminsi mike gusa hanyuma tugafata inzira tukaja ahandi hantu rero icyo dutegerezwa gukora ni ukorosha ubuzima gatoya kugira ngo mushobore kugira ibihe byiza kuruta umwanya mukiri ngaha amina rero kuri iki cyiyumviro muze tunamika imitwe yacu imbere yo kugurura bibiliya maze tuvugisha umukunzi wacu mukundwa Data wacu mwiza wo mu ijuru tuje duciye bugufi cyane mu nyonga zawe muri iki gitondo kandi turagushimira hejuru y'ibintu byose byigeze kuba ku isi cyangwa bizoba kubw'umwami Yesu Kristo kuko niwe yashitse hamwe umuntu n'imana maze aratwuzuza twebwe aboro tutabereye abanyamahanga n'abapagani twari kure y'imana kubw'uguhitamo kwacu bwite twarahitiyemwo ubwacu maze tuja kure yayo kandi yagiye kubw'ubwiza bwayo kandi mu gihe tutanezereza imana mu gihe twari abanyabyaha turi kure y'imana yaratwujuje na data biciye mu gusesa amaraso yiwe Yesu ukuntu tugushima bwikubwiwe kandi uno munsi ahagaze nk'umuhuza umwe wenyine hagati y'imana n'umuntu ashobora gutuma isengesho rija mu nyonga z'imana biciye ku rubuga rw'amaraso yiwe bwite yasheshe kuva ku isi gushika mu bwiza yaje muri iyi si mu rububiko avukira mu bwato ava ku isi biciye mu gihano cy'urupfu isi ntiyamushaka ijuru ntiryashobora kumwakira kuko yari umunyabyaha yari yikoreye ibyaha byashize ntiyamushaka baramwanse muje kure y'umuntu nk'uyo mbere yari afise ntiyari afise aho avukira cyangwa apfira hanyuma amanikwa hagati y'isi n'amajuri icuru ntiryashobora kumwakira kandi n'isi ntiyashobora kumuronka hanyuma arapfa n'ubundi ngo adukize icyaha kize indwara zacu aduhe umunezero no kubaho neza igihe turi hano ku isi mbega umukiza yo Yesu ukuntu tugushima kubwiwe yo mana reka tugusenge kwacu ugusenga kwacu kw'imitima yacu tumuseseke ko we wenyine icyubahiro cyose no gutazira kose ikintu cyose kiva mu kanwa kacu cyane imitima yacu bimushirwe ko we abikwiriye bwose we yicaye ku ntebe y'ubwami umunsi umwe afise igitabo mu kiganza cyiwe nta muntu mu ijuru cyangwa mu isi yari abereye cyangwa ashoboye no kuraba igitabo cyangwa kugurura ibishashi amashashara yari akimatanije kandi uyu mwagazi w'intama wari wishwe imbere y'ukuremwa ku isi waraje uragifata mu kiganza cyawo wugurura ishashara maze urekurira amajambo kuba kandi data dusabye uyu munsi ko mpemu yera wiwaza kukura umwiza mu mitima yacu akure kundi imizacu ububi bwose aharira ibyaha byacu byose akure ko umwiza wose maze aze mu mitima yacu muri iki gitondo kandi cyane cyane aba bana batoye imana bahezagire mu gihe bicaye ngaha na ba nyina babo bakundwa muri iki gitondo mana turagushima ku babyeyi ku bagore babo muri uyu mwiza wose no gusenga ibigirwamana no gucafu no gutituka ku isi ariko tukagira ababyeyi bibarukanya abo bukuru Yesu kuntu tugushimira kugaba abato n'abakuze bose hamwe turagushimira data kubwo ubuvyeyi nyabo kandi turasabye Imana nguze ubahezagire turabona bicaye nga muri iki gitondo benshi muri bene data n'abashiki bacu bambaye amaroza yera cyangwa ubwoko butandukanye bw'amashugwe bisigura ko babanye nababo bera bakundwa bajabutse cya gihugu baja kurundi ruhande ntibapfuye ariko nibazima ibihe bidashira umunsi umwe nabo bazomanuka kuruzi hanyuma aho bazoshobora kumubona ubugira kandi kurundi ruhande benshi bambaye amaroza tukura banyi n'abaracari hano byo turabigushimiye dusabye ko duhezagira hamwe mu gihe tuzoza turiko turiga ijambo ryawe ko tubisabye mu izina rya Kristo amina rero umwana abahezagire kandi dutanguriye neza ku ijambo muri iki gitondo rero bwa mbere imbere y'iyi nkuru niyumviriye ku bavyeyi bibaruka n'abana batoyi kandi bashobora kuba hanyuma kuko iki kintu kirafise ijwi koko kandi ndaja gutanga gakuru gatoyi kuko nabonye ubu mu bikorane byanje kenshi inkuru zirafasha cyane rwose ntimubyibaza abana batoya babitahura neza kuruta ndiko ndaraba umugubu duhungu dutoya twamaso meza twicaye atundabu bariko aritwo tuzoba bagabo beja sangwe jo hariho ubu rero imbere yuko tugira inkuru nimwe cyangwa ikindi kintu kinakya kwa kibera mu ishengero gitegerezwa kwishimikiza kuri bibiliya amina hategerezwa kuba ugushimikira kuri bibiliya ubwa mbere muze tuzingurure muri Matayo igice cya 16 hamwe n'umurongo wa 25 hanyuma turasoma iyi mirongo ubwa mbere mu gihe turiko turasoma twitegura nkumbura aho duhereza abana batoyi bazoba bageze gusohoka ubu Matayo 16:25 dusoma ibi kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka rero iki ni canditswe gihambaye reka tugisomere hamwe twese mu byumva gute twese abana batoyi n'abandi bose twese hamwe ubu kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura ariko uzobuheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka murazi abahungu n'abakobwa kandi ndazi ko n'abakuze baza kunezerezwa n'ibico kimwe n'abana ariko kirya cyanditswe kirahambaye cyane kandi ibyanditswe bimwe birahambaye cyane ku buryo Imana yabishize mu butumwa bwiza bune bwose Matayo Mariko Luka na Yohana ariko ibi byari bihambaye gushikaho yabishize mu butumwa bw'izi inshuro zitandatu ibi byavuye mu kanwa kiwe Yesu inshuro zitandatu ubu hariya muri Mariko tugiye guhindukira hariya mu gice cy'umunani cya Mariko maze dutangurire ku murongo wa 34 kandi ndaja gusoma hariya kandi ndashaka ko muraba ngaho ubugira kandi hamwe no kubandanya gusa nibaho Yesu yabivuga kandi mwibuke yabishize mu inshuro zitandatu mu butumwa bwiza rero byo bari byo atagukekeranya babiri ni icabona ariko yabishize mu nshuro zitatu murabona rero atagukekeranya muravyibuka ahamagara ishengero bona bigishwa biwe arababwira ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorera umusaraba wiwe ankurikire rero umwe mu basobanuzi yavuze ati fata umusaraba wawe maze unkurikire kuri buri munsi ubu rero igice cya 35 mwumvirize kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje no kubwo ubutumwa bwiza azoburokora kandi umuntu byo mu marera iki kunguka ibyo mu isi byose niyaka ubugingo bwiwe ku iciro mbega umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe rero muze dufate uwo murongo wa 35 kandi tuwusome twese hamwe ubu ni byiza cyane rero muze tuvugire hamwe tugiye gufata Mariko 8:16 rero muze tubivugire hamwe Mariko 8:16 mumbabarire Mariko 10:8:36:35 Oya, nafasha hatari ukani mariko munani, murantunga, mariko, uwera, na mariko, igice cy'umunani, umurongo wa 35, rero muze tubigerageze, uwera mariko, igice cy'umunani, umurongo wa 35, ubu twahaha ubonye, muze tuhasome. Kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje no kubw'ubutumwa bwiza azobukiza birahebuje rero tugiye kubandanya n'inkuru yacu ntoyi kandi uko abana bashika barafata ikibanza byaba bajejwe umutekano n'ishengero barababona uko baba batekereje murabona namba mushobora kubinjiza hano mu gihe dufata kandi dutanga inkuru yacu tugiye gushimikira kuri ibi iki gitondo mu gakino kandi jewe kenshi ngaha haraheze iminsi mikeya jewe mwene data na mushiki wacu ubudu bari kumwe nanjye ndibaza hariya mu gikorane giheruka kandi nariko ndavuga mu ifunguro ryo mu gitondo ry'abagwiza tunga b'abakristo rero natanze agakino kaza kayo mu hejuru mu giti cy'umusukomora kandi gihe Yesu yarengana n'ukuntu yaronsi inguguru y'umucafu murazi hanyuma ndagakina kandi yuriye igiti kugira ngo abone Yesu uwo mugwiza tunga yicaye hejuru mu giti murazi yinyegeje Yesu kandi Yesu ntiyamenya aho yarari nk'uko mubizi rero yavuze ati yo bambwira ko ujya mugabatsa ibintu kandi ashobora kuvuga ibintu bitaraba kandi azaheho ififisi igiceri sindabyizera rero Yesu yagiye neza munsi y'igiti kandi yavuze ati yo ntashobora kumbona nicaye hejuru mu giti Yesu yarahagaze maze araba hejuru maze avuga ati Zakayo ururuka ntiyarazi gusa yuko yari hejuru hari ariko yarazi uwariwe rero niyumva yuko agakino gatoye rimwe na rimwe gafasha abantu bashaje abahungu n'abakobwa bakuze hamwe n'abakiri bato rero ubu mushobora kumbaza ibi biheze mu kimwe ne data Braname ni hehe ukuri inkuru y'aba bantu n'amazina bamwe muri bo narafashijwe n'umugenzi wanje mwiza mwene data Bofu Kliporne hanyuma wundi na Josephus muhinga hambaye wakahise hanyuma rero ibitabo vya kahise nasomye kuri ibi byabaye nibindi uko niko ndonke inkuru yanje muvyo tugiye gutanga muri aka gakino iki gitondo kuri ibi ndabona utwana twacu dutoyi turasohotse no kuri iyi nkuru iki gitondo tugiye gutanga rero mwe bw'abahungu batoyi n'abakobwa batoyi namba mubishoboye uko benshi babishaka muze neza ngaha imbere turafise intebe zitanu canke zitandatu zigaragara namba mwokunda kuza neza ngaha imbere twonezerwa no kubakira baje nyene kugeza hageze ku bwako gakino gatoyi nga kandi rero uko niko nashize kuri iyo nkuru ukuntu nayironse umuntu umunaka yashobora kurondera kandi akavuga ati yemwe sindigera nsoma icyo gice muri bibiliya ariko nambu tarabikoza kahise kara gitoyi urabona rero byose ni nkuri imwe gusiye hagusa inshusho y'agakino gatoyi kandi rero nivyo nivyo uwo ni mutoyi mawe yo atankeka sa nawe kandi n'umuhungu mwiza ushobora kuvuga nyene ko ari byo ni byiza cyane rero urashaka kuza ngaha no kwicara ngaha ariho udukobwa tubiri cyangwa udukobwa dutatu mana we ni byiza kandi biratunganya umushaha ndashaka inkuru ntoyi iki gitondo ni iy'abakobwa n'abahungu batoyi mwigeme korinsi nizeye ukuri hari nawa mushiki wacu mutoyi wundi urashaka kuza hariya mukunzi no kwicara ego ndibaza ko hariho ikibanza ngaha namba uwo mufaso niyo kuraho agasakoshi kiwe kandi ahanyene hariho igicaro bimwe bimwe ngaha ndashaka aba bahungu n'abakobwa batoyi bose ngaha imbere ku buryo nshobora kubabwira hano hari abafisi intebe z'inyegamo ngaha turabona nyene ko mwaronsi intebe z'inyegamo ego mugenzi bari muri bo baraja kudufasha hanyene rero turashake bibi uko biba ibyaba bahungu n'abakobwa batoye yo mana we ibyo si byiza rero ibyo ni ndizera ko wotegerejwe kuba ufise abandi bake imwe ne data nevi ndabona abandi bariko baraza kandi rero ibyo ni byiza nyene ababyeyi b'abagore bari ngaha ni bangahe duzi ikiganza cawe yo ibyo ni gitangaza rero ibyo ni byiza gusa kandi bitunganye rero namba mwe bw'abakobwa batoye inyuma mushaka kuza ngaha muzi ubunyene namba mukuze bikwiye ku buryo mwoba kure ikwanjya nyoko kandi nyoko ashaka kukuzana ngaha byiza mubwira ati ubunyene ni bya mama wawe byiza cyane ndababwire bana dusomye gusa umurongo mushaka mwese kuvuga hamwe nanje mwoshaka mwese kuvuga uyu murongo hamwe nanje rero tubusanga muri uwera Matayo igice cya 16 n'umurongo wa 25 ibyo tugiye kuvuga kubu aba batoya umuhungu wese n'umukobwa muto iki gitoye vuga ibi hamwe nanje muvuge muti wera Matayo igice cya 16 umurongo wa 25 rero muvuge hamwe nanje kuko ugomba gukiza ubugingo bwi azobubura ariko uzohe ubugingo bwiye kubwanje azoburokora reka tuvuge ubugira kandi kuko ugomba kubura ubugingo bwiwe kubwanje azobukiza biteye igomwe rero bahungu n'abakobwa murazi hari ibintu byinshi mu isi bifise by'ukuri agaciro kandi kimwe muri ibyo bintu muragifise hamwe namwe no munsi n'ubugingo buri imbere muri urya mubiri rero icyo nicyo kintu gifise agaciro gusumba ibindi byose mu isi kuri mwebwe ibyo si byo gama muvuga muti amina ikintu gifise agaciro gusumba ibindi byose n'ubugingo bwawe kandi rero ni wagumye ubugingo bwawe rero ugiye kububura kandi ni waheba ubugingo bwawe rero ugiye kububuronka ni waheba ubugingo bwawe ukabuhebera Yesu urabubona mu yandi majambo ni wizera Yesu ucika umwigishwa wiwe kandi rero ni waho ubugingo bwawe Yesu mu gihe ukiri mutoyi rero ubwo ugiye ku agiye kubukiza kubwo ubugingo budashira ariko niwa ashaka kubugumya ugiye kububura ego uzobutakaza ushaka kwigenza nk'aba bakobwa n'abahungu bandi ngaha imbere ngaha iruhande no gusohoka maze ugakora nk'uko bakora rero ugiye kububura ariko niwa ashaka guha ubuzima bwawe Yesu rero ugiye kubukiza ibihe bidashira n'ibihe byose rero uribuka iby'ubuyuko kintu cy'agaciro gusumba ibindi byose byo ku isi ari ubugingo bwawe butoye kandi niwabugumye uzobubura niwabuha Yesu urabukiza urashobora kubivuga hamwe nanje muvuge muti ninabugumya nzobubura kandi ninabuha Yesu nzobukiza nibyo ubu murafise ibyo si aba mama bose biyumvira yuko bari byiza muvuge muti amina yo nibyo ni byiza rero murabona hari ikintu kimwe mushobora gukora ubu mubandanye namba bashaka kwigenza no kugira inyota yabo yise namba abahungu n'abakobwa bashaka kuja hanze hariya no gukora ibyo bintu kandi kuvuga inkuru no kuvuga ibintu abitari ibyo no kugunga no kwiba no gukora ibintu bibino akuba kurabiranira ko mu ishuri n'ibindi mubandanye baratakaza barabutakaza ariko namba ubuhaye Yesu ntibazokora ibyo hanyuma rero bizobukiza ibyo nibyo ushaka gukora sibyo ubu tugiye gutangura mu nkuru yacu ntoya rera yo ni amateka yacu rero mu byibukuru muze dutangura inkuru yacu ntoya rero abantu bakuze kandi muri base babana abana banyina babana mwebwe mwumvirize namwe ubu mwebwe cyane cyane mwebwe abapapa n'abamama ubu gusa hanyuma turatangura murakunda inkuru ntoya murazikunda yo ndazikunda nyene cyane ubu murasoma inkuru nyinshi zitari z'ukuri ariko iyi nkuru ni iy'ukuri neza na neza iy'ukuri ijambo ryose ryayo iribi muri bibiliya y'Imana rero itegereze kubukuri murabona kuko ni ijambo ry'Imana n'ukuri Yobu murazi niko yavutse ndarushe cyane ndarushe bikwiye byo gupfa yemwe ata akuki utaduga hejuru hanyuma ukaja kuryama irambike ku gitani ntebe hariya hejuru hanyuma uje kuryama yavuze atari ko yo ndarushe cyane rwose yavuze ati yo umukunzi iyuba wabonye ibyo nabonye uno munsi yo jewe nta nubwo nshaka ibifungurwa byo ku mugoroba ibyo ari byo byose yo biteye ubwoba ibintu nabonye uno munsi yavuze ati yemwe ibyo nabonye byari biki ibyo wabonye byari biki yavuze ati yemwe sinshobora kukubwira imbere y'abana yo birateye ubwoba cyane mana we rya byari bibi yemwe ibyo wabonye byari biki yemwe ndatutse hejuru maze ndyama akanya gatoya gusa hanyuma rero inyuma yo gufungura imfungurwa zo ku mugoroba nitwaryamika abana bose rero ndaja kukubwira ibyashitse uno munsi ni byiza cyane niko yavuze kandi yagiye hejuru yararyamye yo ndarushe cyane yo mana we urazi ikintu dawe yame ameri yo arushe amena iyo arushe uko amera arushe nyene nyavyo kandi haheza akanya wa mukobwa mutoyi wa maso asa yangana yatanguye kwiruka hasi kandi avuga cyane avuga ati shh, 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 nukora ibyo urakangura dawe kandi yo ararushe cyane gushikaho ya yashaka gupfa ntiyashaka gusubira kubaho kandi yo dawa rushe ukurawo yemwe twotegerejwe kumureka gasinzira kanya gatoyi ntimukangure hanyuma Miriamu mutoyi arengana mazari cyara kugira ngo atekereze kandi haheza kanya imfungurwa zo kumugoroba zari ziteguye rero yaraduze ingazi mazara muhamagara ati Amuramu hanyuma avuga ati ego yo kebedi ndi ngaha ndiko ndamanuka rero bamanutse ingazi murazi maze bafungura neza ibyo kumugoroba rero bamaze gufungura imfungurwa zo kumugoroba n'uwo muhungu mutoya mutoya n'uwo mukobwa mutoye bose barafunguye imfungurwa zabo zo kumugoroba yemwe ba nyina yashize ibintu byo ku ruhande maze abaryamika mu gitanda hanyuma rero yinjira mu cumba we n'umugabo wiwe maze baricara yavuze ati yemwe rero ni giki wari wabonye uno munsi Amuramu cyagutumye ugira uruhagarara ku buryo utanashaka kubaho yo niko yavutse mukunzi sindabitahura gusa yavuze ati nabonye yemwe turabibona iminsi yose ariko uno munsi ntiwarusanzwe ati yo nabonye ibintu biteye ubwoba gusumba ibyo nigeze kubona ati abahungu bacu bagowe bamwe muri bo batarengeje imyaka 12 bakwega ibiyi gitwazi kinini yagishaje n'imigozi ku izosi nka kurya kandi abo bana bagowe baragikweze kugezaho batagishobora gukwega kuru umuna manuko munini y'ibyo bibuye binini ya hariya ntibashobora kubandanya kandi haheza kanya ico gitwazi cyatanguye kuniha no kugenda buhoro haheza kanya kicakira hagarara munsi y'ibarabara haje umugabo yo yari umusazi yavugije induru ati niko kimwahagaritse iki gitwazi wo hamwe nizo nkoni niniya zishatse zimeze nk'inzoka zazi kubita inyuma maze amaraso ashororoka mu mugongo wabo hanyuma ariruka nka gutya kandi abo bana bagowe bamanitse kuri uyu mugozi kandi barira kabati yo kebedi n'igiki ushobora gukora mawe bati turi ubwoko bw'Imana Imana yaraduhezagiye turi abana ba Aburahamu Isaka na Yakobo none ni kuki dutegerezwa kuba abajanga kuri ibi bintu yo birateye ubwoba ukuntu abo bahungu bagowe barira yo maze ndasenga kandi ndasenga kandi ndasenga yo kebedi kandi bigaragara nk'aho Imana itanamva gusa ndasenga kandi ndasenga kandi asa naho ameze yihinduye igipfa matwi hanyuma na gatoya asa naho atanyitayeho ubu niko yavuze raba Amuramu ibyo ntibigusa uri umuse w'abana nyawe akandi ibyo ntibigusa kuko wama udutera intege utubwira kwizera mu Mana yo ariko mukunzi yo nsenze cyane rwose hanyuma Imana ikaguma itanyuma kandi bigasa naho biguma biba bibi kurusha mwanya wose uko nsenga niko biba bibi kurusha ariko bahungu namwe bakobwa batoye mbega Imana yumva amasengesho mbega Imana yishura amasengesho ego mbega yishura n'ingoga by'ukuri si gihe cyose ni byoya imwe na rimwe adutuma turindira ibyo si byo ariko Imana yishura amasengesho si byo kandi kubera gusa ikintu cyose kiriko kiragenda nabi nta kimenyetso cyo tuma twoheba gusenga tuguma dusenga gusa ibyo ari byo byose si byo ibyo ni byo rero mwishuye neza Imana yishura amasengesho muze tubivuge twese Imana yishura amasengesho ego uko ibintu byo babimeze kosira iri ishuri ibyo ari byo byose byiza cyane ye tugiye gusenga ubugira kandi ego kandi dawe yari afise icumba cyo mwi banga hejuru aho yagiye gusengera rero yagiye hejuru iryo joro arapfukama ku ruhande avuga rero yavuze ati yo kebedi ubu nubandanye matuce kurya mama wewe n'abana kuko ntimungore ndaje gusenga nkumburira ijoro ryose hanyuma ajya ku mavi maze arasenga kandi arasenga ndamubona tugije ibiganza byiwe kandi avuga ati ewe Mana wa Aburahamu Imana ya Isaka na Yakobo ibuka isezerano ryawe ku ihanga ryawe ngaha turi muri Egiputa hano kandi turi mu buja kandi yo abategetsi bacu bara bababisha bariko baradushira mu bintu no kudukubita kandi abantu bacu bagowe bakurwa impuzu kandi badukubita ibimoko kandi turi ubwoko bwa wewe Mana tankeka uraja kwishura amasengesho tankeka uraja kwishura amasengesho kandi ndasenga kandi ndasenga kandi ndasenga maze ukemera nkaho utananyishura ari ariko mana ndizera kuri imana kandi ko amaherezo zokwishura amasengesho rero yasenze nkuko hafi ijoro ryose hanyuma bukeye nk'isaha 9 cyangwa isaha 10 amanuka ingazi ntoyi kandi yaravye hari yamaze umugore wiwe mutoyi mukundwa yokebeti mutoyi niho yari hari ya mu gitanda sindiri kandi aroni mutoyi na Miriam mutoyi bari bamaze kuba ryamika rero bari bafise itiruko bishoboka basinziri byiza cyane yabwiye umu yavuze ati burije kandi gusa uriko ura yego nasenze joro ryose amaso yiwe yari yutu ya moso tuko yari yarariye yaririye ubwo bwoko hanyuma avuga ati raba amuramo ntiwo vyigorera rwose birenze ubu yavuze ati umviriza mukunzi ivyo ni byiza ari kuburaba ufise abana babiri bo kurera nga akandi umutwariro nuwanje namba atamuntu asenge yihanga ryacu rigombega n'igiki kizoba kiri kuri bo n'igiki kizoshika namba atamuntu afise iryo hanga iryo banga ku mutima umuntu munaka ategerezwa gusenga yemwe uvuga uti amuramu mutwa ese umutwaro si uwawe gusa yemwe bisa nivyo kandi uko bimeze kose nzosenga uko bimeze kose igihe cyose aja ku kazi uwo munsi kandi buri munsi yaraza kandi akagenda n'akazi kawe gashaje kandi yarafise akazi kagoye yategerezwa ku basukisa imivanze n'umucanga mu maforoma manini kandi yategerezwa guhagarara hariya iruhande y'iryo tanure rininiya iyo baryugurura yo mana we bahakwa kumukura kurusatu bwo bushuhe bubi Yesu nikira kwa yo matafari hari amaze hari yamaze akayaturira akayakura mu kugira ngo yubake amabarabara manini ya n'iminara minini ya miremire kubye bigirwa mana n'ikintu cyari cyo cyose kandi uyu mugabo w'umukristo nyawe hari yakora ubwo akorera umwansi ariko yari umuja yari mu buja yategerezwa kubikora ijoro ryose aje muhira yarasenga kandi yaraduga ingazi kugira kandi maze agasenga kandi agasenga kandi agasenga hanyuma akagaruka hasi ntibyamera neza kuruka byaguma birushiriza akuba biri kandi umunsi umwe ari hariya ku kazi yumvise igihuhuta igihuha yavuze ati ibyo ni ikibiki ibyo ni biki mumbwire umuntu umwe yongorera ubundi haheze akanya imbere yuko umunsi uhera byari mu gihugu cyose byari bigiye gushika byari ibiki n'inama yari igiye guterana iryo joro umwami ashaje farao urya mwama ashaje w'umubisha yaragiye gukoranya abantu biwe bose hanyuma gire iyindi nami hambaye rero barakitsi yo nami hambaye hariya rero iryo jorori yari injiye yo gusa yari hasi rwose yari injiye maze umugore wiwe avuga ati amuramu umukunzi wanjye yamusanze ku rugi acara musoma maze avuga ati mfisi imfungurwa zo ku mugoroba nziza kandi zishushe ariko ati mukunzi usa nk'uwufisi intege nke niki cashitse yavutse ati yo kebedi iyo uba waruzi honye n'ibiriko biraba yo byabaye bibi gusumba uko vyahora ibiki si shobora kubivuga abana babiri bari ruhande rindiri inyuma yo gufungura imfungurwa zo kumugoroba hanyuma ndaja kubikubwira nibyo rero yateguye imfungurwa zo kumugoroba bahejeje gufungura rero afata abana bose maze bashira mu gitanda rero barinjiye yavuze ati yo kebedi ndashaka kukubwira ikintu ati ikintu kibi kurusha ibubi bindi byose kiriko kirashika igiki yavuze ati bagiye kugira iyindi nama uno munsi mwijoro kandi nibagikora bagiye gushiraho ubundi mutwaro kuri twebwe hanyuma rero muze tuje ku murongo w'umwami farao yabazanye hari yamaze avuga ati ni byiza cyane mwebwe mwese ba generale niyihe ngorane mufise hano natanze amategeko ngahiri hanga ririko rirakwira umwanya wose niyihe ngorane ntidushobora kubihagarika yavuze ati umunsi umwe hazoza ikindi gisoda nga kandi abavansi bacu bose hirya ya gosheni hariya aba basirayeli bazokwifatanya n'ikindi gisoda kandi bazotsinda kandi ubutunzi bwacu buhambaye busenyuke ubwami bwacu buhambaye buzosamburwa bazodutwara mbega niyihe ngorane namwe nihagira umuvuga nta kintu muzi muvuga yo yari mubi kandi mubi cyane aba generale bose bacukumira umwe muri bo yarahagurutse maze avuga ati ni harambu umwami farao ego nimupfuke iyo mugiye yavuze ati ni harambu umwami nyine icyubahiro mushinga nayo yavuze ati no kwifuza ko wokongereza imitwaro kuri duhanga wa kigugu we mwara maze gushira imitwaro myinshi kuri iri gahanga ariko yamara baragwira kuki wewe namba ari byiyumviro fise wo nubigumane gusa yo yarakaze haheza kanya umwara haguruka amwenyura cyane mu maso nk'idayimoni hanyuma avuga ati ni harambu mwami farawo ati nagize icyiyumviro ati yemwe vuga ntuhagarare hariya nk'uko yavuze ati ndakubarira icyo twotegerejwe gukora ati urazi iri hanga ririko riragwira cyane ego ibyo nibyo ati bamwe muri bo bamwe mu bantu babo bafise n'abarenga bana icumi n'abane rimwe na rimwe bafise abana mirongo ibiri kandi abantu bacu ntibafise nkumbure n'umwe ati ariko baragwira cyane bariko buturisi yose murabona imana yari kwirakora ikintu kinaka murabona imana iminsi yose ikwegeranya ubwoya mu maso yi ikwegera ubwoya mu maso y'idayimoni murabona murabona irazi icyo yari kwirakora murabona kandi aba bagore bose bafise nyine abana benshi kuki yavutse ati harambu mwami rero ndababwira ibyo ari byo igihe cyose umugore yabyaye akana k'agahungu soka muje mu gihugu ngaha maze muzane abagore bamwe batari batari ababyeyi murabona abagore batigeze bagira abana abagore badashaka abana kandi badakunda abana abapfumukazi bashaje b'amazuru maremare murabona uko izuru riba rirerire niko biba byiza kuruta intoke zirezire zishaje bisize amarangi mu maso hanyuma ubazane ntibazi cyo ari cy'urukundo rw'umubyeyi n'ukorera igihakana k'agahungu kavutse yemwe mubarekeka bagende maze bazane ako kana k'agahungu maze bakajane hanze maze bakamena umutwe wako ku ruhome bagasubize mu nzu kwa nyina kametse uko mugaterere mu iriba mbirini yayo byiza biruti byo mugasohokane maze mukaboha ibiganza n'ibirenge hanyuma mugaterere hanze maze mubyirushe ingona ubwo nibwo buryo bwo kubikora rero ntibazogwira cyane rwose kuko nta bagabo bazoba basigaye harishwe utwana tw'uduhungu twose yo farawo aravuga ati ibyo ni byiza icyo ni icyiyumviro cyiza murabona icyo umurwanizi ari n'umubisha si byo yavuze ati rero icyo nicyo kintu cyo gukora genda uzane urafise rero ko ari wewe wagize icyo cyiyumviro ndajya kukugira umugenduzi wabyo usohoke maze uzane abakecuru bose uzi batigeze baba ababyeyi kandi badakunda abana kandi bari ba murabona bisaba kuba umuvyeyi kugira ngo ukunde umwana muribuka ukuntu mama yabakunda yemwe rero murabe aba ba mama barakunda utwana dutoya ariko bategerezwa kuronka umuntu munaka mu batigeze bagira abana badashaka abana nyene 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 abagore babi bashaje bikwiye kandi yavuze ati mubagira abapolisi kandi igihe mubagize abapolisi hanyuma mukabaha amategeko yuko bashobora kuja mu nzu iyo ari yo yose bashaka maze bagasohora buri kana kose gatoye kanyuma bakakamena umutwe ku ruhome bagaca bagaha ingona ngo zirye buri kana gatoye mbega mubisha rero murazi ibyo bakoze ni byiza cyane ibyo ni byo rero umunsi ukurikira igihe muramu yari hepfo hariya ariko arakora yarumvise iyo nziguro yari yafashwe yo yatashe imuhira yavuze ati yo kebedio mukunzi wanjye reka ndakubwira ikintu kimwe urazi ibyo ni rya tegeko ryatangaje kwica utwana tw'uduhungu dutoya rero yaramubwiye yavuze ati yo sinshobora nyene kubyihanganira yaduze hejuru kugira kandi usenga iryo joro yasenze nk'uko atabyigeze na rimwe ubwa mbere mbega twotegerejwe kuguma dusenga yo bandanya musenga byo bari byo mugume musenga gusa ibyo ari biriko biraba byose mugume musenga rero kandi ikintu cya mbere mwomenya yasenze ijoro ryose ati ewe mana kiri mbabazi fasha mana turasabye kuja kudufasha mu buryo bunaka yasubiye hansi ahavuye bisa nk'uko bukeye umunsi wundi kandi yo mbega umuborogo mu gihugu buri munsi barumva ba mama bakoma induru hirya no hino mu mabarabara bakura utwo twana dutoye mu maboko yabo utwana twabo tw'uduhungu dutoya tuzi ubwenge abo bapfumukazi barinjira hariya maze bagafata uturenge twabo hanyuma bakadukubita ku ruhome maze bakabica hanyuma bakabaterera mu ngumu ingona uwo nyina agowe yarapfukama hanyuma agasemera ati yo ntuntwara umwana wanjye ntuntwara umwana wanjye rero yo mbega igihe barimo murazi ukuntu umumama akunda kunda akayoya gatoyi n'ukuntu abakora kugasakanwa wibuke ukuntu nyoko yagufata kandi kandi akakoza kandi akagusoma kandi 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 yakubwira ukuntu wari mwiza n'ukuntu akuryami kamwijoro kandi yo manamba nambo wo urugi rutoya rwoba rwukuruye umuyaga mukeye ugacamu ikintu nkico yo mana we yo kwirukana ingoga maze akugaruruga gapfuka ako kana gatoyi kandi muraza akagatora yaragakunda murabona yaragakunda yo yarakunda ko kantu gatoyi mana yamuhaya ko katagira ifashanyo kandi kadashoboye rero yarakunda ko kana gatoyi rero yasoma gusa utwo twana twiwe kandi agakina natwo kuko yari umubyeyi nyawe murabona ariko abo bakecuru bica abo bana ntibari bazi urukundo rwanyu n'icarico ntibari ababyeyi ico biyumvira gusa bari bafise gusa umwanya munini ya mu bwenge bwabo ibintu byo mwisi rero barinjira maze bakica abo bana bato muracari bato cyane kugira ngo mumenye ariko biracabandanye ibyo nivyo rero mwebwe abakunzi murazi ico ndiko ndavuga ibyo nivyo birarenze yo muvuga muti sinofata ariko gukora kwi gukororinda nico kimwe byiza cyane ariko murabona yuko batazi urukundo rw'umubyeyi icarico ubu murazi ico nshaka kuvuga iyo mvutse abavyeyi nyabo ivyo nivyo nta budasya daimoni imwe rero hariya rero ba mwiyumvire gusa incuri bihumbi n'ibihumba giza buri mwaka biba nkuko vyari muri Egiputa canke birushirije kuba bibi kandi hariya rero barinjira ntibari bafise urukundo rw'umubyeyi rero bafata abo bana batoyi maze bakabicayo biguma biba biba kuruta kandi byunyuka kandi umunsi umwe haje ikintu gihuha yuko bagiye kugira iyindi nama Farawo yahamagariye hamwe abajenama wiwe bose hamwe bose hamwe binjiye hariya ati byiza cyane baracari ko baragwira tuzokora iki kuri ibyo none uyu mutama nyene n'ubwenge kandi wishiruka kanya fise mu maso nkayi daimoni yarahagurutse yavuze ati ni harambu umwami Farawo ndafise ikiyumviro raba waronse umugabo ariko arakora abafyatuza amatafari menshi buri munsi ubakure mu butame umwarisha abana n'ibindi ariko baracari ko baragwira ikintu mwotegerezwe gukora ni ugushyira abagore ku gikorwa nabo nimwashyira abagore ku gikorwa rero ntibazo rero aho si ikibanza cy'umugore oya rero bavuze bati ariko mushyira abagore ku gikorwa kwa kandi mubashire hanze hariya hanyuma mubareke bafyatura amatafari nabo hanyuma rero bazoba barushe cyane nibataha ku buryo badashobora gutekera abagabo babo imfungurwa zo ku mugoroba ntibashobora kuba abamama beza murabona kandi rero nibajya kugikorwa kandi bakabandanya kurya rero ntibazoshobora kubikora rero mubashire kugikorwa nabo ibyo ni byiza mama mana we urumunyabwenge rero yashi z'abagore bose kugikorwa rero nguwo mutama muramu yagowe atashiryo joro yavuze ati yo kebedi sindi cyo tugiye gukora ubu bariko barashira abagore bose kugikorwa ndadakubwire yo sinzi gusa icyo gukora gusa turi turabajya kandi tugiye kumererwa nabi kandi nabi kuruta ndavuga ibi bitaraba nambi Imana izigera idukorera ikintu icyo ari cyo cyose bizoba twese twarapfuye rero Imana irindira nkuko sivyo oya Imana iratwe egereza gusa rimwe na rimwe sivyo byiza cyane hanyuma rero iryo joro yavuze ati ndagiye hejuru kandi nsenge nkuko ntigeze nsenga ubwa mbere rero ubwo nibwo buryo bwo gusenga sivyo nsenga nkuko utari bwigere usenga ubwa mbere cya ku kazi by'ukuri raba niwa haguruka gusa maze ukavuga uti mwami heza gira naka Imana ntibona kamaro kanini ya muri ibyo ariko iyo ugiye by'ukuri ku kazi bega murakora ibyo kwishure murasaba Imana ngo ibafashe kwishure iyo uri kuraja kwishure hanyuma ntimuronka amanota meza cyane murinjira maze mukavuga muti Imana ndashaka kumfasha bega murasenga n'abahungu batoye n'abakobwa batoye bangaye basenga reka turabe ibiganza byanyu yo ivyo ni byiza rero ivyo ni byiza mbega murafisa ahantu hakabangaho muja gusengera iyo mama canke dawe batanakubona bega murasenga nkuko wewe muntu usenga nkuko afatiki banza gitoyo usohoke maze usenge hanyuma uvuge isengesho ryawe rito urarivuga buri joro imbere yo kuja kuryama iyo wikanguye mu gitondo n'ibindi yo ivyo ni vyiza nibangahe abahungu n'abakobwa batoyi tuzie ibiganza byanyu basenga ahantu hose mu nyubako yo mbega ivyo si vyiza yemwe rero ivyo ni vyiza ivyo vyerekana ko dufise umu mama no papa bukuri babigisha gukora ivyo bintu rero ubu iyo vyukuri mufise ico mukenye musenga neza kuruta bivuye ku mutima sivyo rero amuramu mutoyi yaduze hejuru yo mana ntiyashaka ifungurwa zo kumugoroba yavuze ati ni babi cyane birenze mana we yo yavuze ati utegerezwa kurya ibifungurwa byo kumugoroba dawe sinshobora gusa kubikora ku yokebedi sindabishobora gusa ndanda yo ndiyavuze ati ariko wonze kandi ufise uruhagarara mbere we yutse mu maso uri kuratawa ibyo kurya byawe ni bindi yo sinzi ico nkora ariko yavuze ati mugenzi namba umuntu atitaye ihanga namba umuntu adasenge ihanga tuzokora iki tugenda tumera nabi byo kuri gihe kinaka imana izokumva yego ivyo nivyo ivyo nivyo imana izokumva mukore kandi mugume gusa hariya yo iki gihe tuduze bitandukanye gihe yatuga kuri iyo ncuro yapfukamye aduze ibiganza kandi atakati mana ndakuvugisha ubu amina kuja mu bikorwa mana ufise amatwi kandi ushobora kumva ufise amaso rero ushobora kubona ufise ukwibuka urazi ijambo ryawe urazi isezerano ryawe ndakwinginze mana raba hano uri imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo kuko ihanga ryawe ribabaye kandi bariko barapfa dukorera ikintu mana turagukeneye gusa turagukeneye canke tuzorimbuka dutegerezwa kukugira dutegerezwa gusa namba tubukubaho aho ni gihe usenze byukuri yo yarasenze muraza abantu bamwe iyo basenze bararuha sivyo Gamama na data yo bararuha cyane mwene data Branham igihe kimwe yararushe cyane nshamera nk'ubutayu ubwenge iyo nsenze umwanya munini yagusa ndatakaza ubwenge ngiye ntariye n'ibindi minsi myinshi rero nsenga kandi senga nongera senga kandi mvuga ubutumwa kandi ho hagera igihe mpakwa gutakaza ubwenge kandi rimwe na rimwe abantu barahagera siwo mwanya wo guheba bandanya imana izokwishura ego mugenzi bandanya ego bagenzi bivyo batugi ntambuko ntoya zishaje zitaka zikaka kandi ndashobora kubona yo kebedaje kandi avuga ati yo amuramu ntukore mukunzi ndinzeye rero yo kebetiraba uri mwiza w'igikundiro yari mwiza umubyeyi mutoya wa karanga maza musoma kwitama murabizi amukubita urushi nkuko avuga ati ubu muvyeyi usubira inyuma kandi ushire Aroni na Kamiriyamu mu buriri rero jewe ngiye gusenga kandi ubu niwa nyumva ndira tuge yemwe ariko amurama agiye gukora iki gamukunzi wewe uri hafi gupfa ego ariko mvise umutwaro w'abantu mu mutima wanje ntegerezwa gukora ikintu kubyerekeye ibyo ntegerezwa kuguma akumavi kandi kubyibyo abantu bose yavuze ati huno munsi gusuno munsi hepfo ku musozi w'amatafari hariya hepfo hariya mpandanya mvuga nti yemwe byukuri imana izokumva kandi umuntu umwashaje muremura araza ashira ibiganza byiwe ku bibero vyiwe hanyuma avuga ati azokumva ryari azokumva ryari raba ingenda abantu bashavuye barwanya imana kubera ko basenga kandi bagasenga hanyuma bagasenga kandi ata kintu cashitse kandi uyu wundi arasenga kandi agasenga kandi agasenga hanyuma nta kintu cashitse rero abaherezi bose bavuga bati iminsi y'ibitangaza yaraheze akandi kintu conyene dushobora gukora ni gusukwiyegereza abo badata buja bakazi bashaje basenga abanyamahanga canke imana z'abanyamahanga n'ibindi bindi kandi mbega twokora iki ariko yavuze ati yamara nizeye Yehova amina nizeye kwacishura amasengesho murizeye ibyo muravyizeye amina mwese muvyizere muvuge muti amina aracishura amasengesho nibyo numubiri muto mutushaje yatakaje ibiro byinshi atubwe ntambuko zikakaca hariya kandi arapfukama yavuze ati yo Yehova yo yasenze nkuko atari bwigera asenge mbere yavuze ati Yehova raba hano uri imana y'ukuri turizeye kufise amatwi turizeye kufise amaso kandi nzi w'ibintu byose rero turizeye kuri imana y'abaheburayo turi ihanga ry'isezerano twizeye kuzoshitsa ijambo ryawe yavuze ati raba aba banyamahanga hano ingene bafata ibikorwa byacu bizimbutse bakubaka amabarabara manini n'ibigirwamana n'ibintu byose wewe Yehova woshobora kwicara mu ijuru kandi ukareka abanyamahanga bakagutegeka sinizera kuzobikora amina. Sinde merako aja kubikora amina. Iyo idayimoni yinji imani kuma yari imana. Nivyo, nivyo kwemeri zo dayimoni kukore vyo. Gabzi ze yungo musi yuko. Imyambari gezwe honobu huji. Nubu we gito bgoze bubandani. Kamara imani racha ganje. Kandi racha imana. Nivyo, icho dukeneye. Numunu mha amuramu ya gizo mutwaro. Kumutima zogu maharia. Aka usengera rushika hamajuru. Achi kamibiche haria. Imani kamanu kamaze. Ikishura masengesho. Amina. Uburaba ngaha niko yavuzati. Manu raretse. Aba pagani basu zugure. Ubwoko bwawe nkuku.
You let the heathens market your people like this.
Amayinga na mezi n'imyaka byararenganye dusenga tudahengeshanya na moso zariko. Ewe man, uremera ikintu nk'icyo ndibaza uno munsi yuko igihamajana y'abana tererwa mu nzuzi no mu myopo kandi batemerewe kubaho n'imanza zo gukorora inda n'ibindi byose bikogwa. Ewe Yehova, uzokwemera ko ibintu nk'ibi bibandanya? Uno munsi giye wisiki n'inzoga n'ubuzima bwo hejuru n'ibindi byose biriko birasemerera kandi naho bavugira ubutumwa harabaye ahanyantege nke cyane gushikaho batinya kuvuga ikintu na kimwe kuri ibyo. Yehova, uzokwemera ubuhumbyi nk'ubwo bubandanye? Azokwishura umunsi umwe yo uburake bwiwe buteye ubwoba iyo buje? Yego, mugenza abagore bagenda maze bagakora mu maso y'abana batoye udusahani dutoye tw'amatabi atwo gushyira ku iminyota n'ibindi byose, kandi abantu bajana abana babo batoya mu bubare b'inzoga, abakobwa n'abahungu batoye bakicara b'imyaka itandatu cyangwa umunani banywa n'ibintu nk'ibyo, abagahungu baracyabyemeye ngo byose ni byiza? Yo mana we biyumvira ko Yehova atabibona igihe bariko barakekeza abantu bagakorokera bagororokera Imana. Ibi bintu byose bibandanya ugukekeza babandanya babandanya gusa Yehova azishura. Ntimugire ikibazo, ni byiza cyane. Turabandanya imbere gatoya turamubona hejuru hariya ariko arasenga, rero yarushe cyane yaryamye hasi yasenze gusa gushika hagwa hasi gusa ntashobora kujya kure, rero yasinziriye gatoya yarikanguye. Nibiki bibaye? Murabe ngaha burya mu cho upfuye hehe. Yo murabe uhagaze mu mfuruka hariya yari umumarayika inkota yiwe yenenda ku mafyinga yiwe. Yo yarasubiye araraba yivyiringira amaso yakubisa amavi hasi avuga ati mwami yo yo niki niki wo nshaka ko? Yavuze ati yavuze ati amuramu ndi umumarayika w'Imana, narungitswe mvuye mu ijuru kukubwira ko Imana yumvise isengesho ryawe, kandi naje kukubwira yuko igihe kurungika umucunguzi igiye kurungika umucunguzi iribuka amasezerano yayo yose. Ndabona umumarayika ubu mumurabe ariko arakura mu inkota arayirabisha mu buraru. Amuramu yararaba yavuze ataho iyi nkota yerekeje hari igihugu cy'isezerano, kandi nasezeraniye Aburahamu, Isaka na Yakobo naso yuko mwebwira ihanga rizora guco gihugu, kandi narumvise amaboroko y'iryo hanga, narumvise ukurira kw'abana kandi ndaje, kandi ndashaka ko umenya yuko uzogira uruhara runini ya muribi. Amuramu, kuko wabaye umwizigirwa mu masengesho, wabaye umwizigirwa mu nzu yawe, kandi ndiko muri nko muri iki gihe mu mwaka uzo nyene ukebeza umukenyezi wawe mutoye mukundwa wagiye kwibaruka umwana mutoye w'umuhungu, kandi uwo mwana mutoye w'umuhungu agiye kuzoba umucunguzi. Ishimwe. Yavuze ati yo ego 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 yo nivyumwitsa. Yararabye hanyuma umurabariyaka atangura kuduga nyene byasa naho amajuru yose yugurutse, hanyuma arasohoka ava muri icyo cyumba. Yararindiriye gato yavuze ati yo sinivuyemo. Yamanutse n'ingazi n'ingoga maze avuga ati yo kebedi n'ingoga. Yavuze ati ego nibiki byabaye ga mukunzi? yavuze ati icara kandi umuco w'ukwezi warasira mu idirishya wara yari mwiza hanyuma yavuga ati nabonye gusoma marayika w'imana akayambwiye yambwira ibintu byose yo yasaguste niko uwo muma yavuze yasagute yavuze ati yo yari mwiza yari yambaye impuzu ikayangana amaso yiwe yasa n'ibibaki bibatse kandi yari afise inkota mu kiganza ciwe maze ayirabisha mu buraru uko iyo nkoho iyo niyo nzira urabizi igihugu cy'isezerano kiri upfuye muri Egiputa haruguru y'iyo nzira Palestina yavuze ati yerekanye mu buraruko kandi yavuze yuko tugiye kuronka umwana nko muri iki gihe umwakuza kandi uwo mwana mutoye agiye kuza maze abumunesha kandi agiye gucungura ubwoko bwiwe yo haleluya yo kebeti kandi yabonye ko yagize ibara ryera mu maso amaso yiwe ntiyakubita urugohe amaso yiwe manini yayo ariko araraba yo kebedi n'ibiki yo amuramo yawo yawo ya dufise umwana w'umuhungu ego yo mwewe ntibishoboka urazi yo nambu utari byigera ubwira irigerekwa urazi farawo ariko yica abana bato bose ego ariko urazi nambi imana iduhaye uyu mwana izitwarira kuri uyu mwana amina imana yasezeranye imana izomwitwaririka rero bukeye aca ku kazi maze abantu bose hariya hejuru babona muramu aho ku kazi murazi mu gihe yaraheze he ahese umugongo kandi aremerewe yadukije ibitugati mpereza yandi matafari ingo tugende niyihe ngorane imana ihabye icubahiro imana igiye kwishyura amasengesho yo oya murazi bituma wumva umerewe neza iyo ubonye inyishu ntitubizi papa na mama iyi imana itanze inyishu ntutegerezwa kubona iyerekwa gusa umenye ko inyishu iri ngaho ibyo birakwiye ibyo birakwiye kumenya gusa ko inyishu iri ngaho rero umviriza umviriza ubu ndashaka ko umviriza ibyashyitse rero murazi nyuma y'igihe gito yavuze ati ni byiza muramu ufise igihe igiye ngorane imana igiye kwishyura amasengesho imana igiye kwishyura amasengesho none igiye kwishyura gute amasengesho ati ivyo ntacho bihindura umutamu umwe yaregereye maze avuga ati none wiyumvira yuko uzokwishura ryari rero singiye kukubarira yuko kuko uri ubutizera uko biri kose mpereza yandi matafari yayatereyemwo hariya nkuku n'ibikurazi ishinga ntutegerezwa kubwira abatizera ibintu byose sivyo ntacho bihindura oya mugenzi atankeka ntacho mpereza yandi matafari haleluya igiriye kwishura amasengesho nkuko niyumvutsi yuko bigiye gushika sibyo ego mugenzi none izo bikora gute nta byuti kuko biri kose kubyivyo bandanya gusa sana matafari yashize yose hariya ayashiramo ayo matafari yose shaje muri iyo njoro asubira imuhira avuga ati yo yo kebedi byumvire ko tugiye kubyara umwana yo niwe agiye kuba umucunguzi imana igiye kumurungika yo ikibizo gitangaza yo yani ariko ndi cyane yo reka guhagarika umutima reka guhagarika umutima mana we imana imana iteze amatwi ubu imana ifise amatwi imana irashobora kumva imana ifise amaboko irashobora gucungura kubw'ibyo yo yari ifise ukwizera kwinshi murazi iyo usenze ubona inyishu ugira by'ukuri ukwizera kwinshi icyo gihe yo wari ukubwigera usengera ikintu icyo ari cyo cyose kandi uzi ko imana igiye kugukorera mbega mwa bakobwa batoye imwe murabibona namwe bahungu batoye yego atankeka nibwo we nibwo mumenya yuko bigiye gushika ni byiza umwaka wose urahera kandi ibintu ikintu cya mbere mumenya nk'uwo amurama agiye ku kazi umunsi umwe byagenze gute uruyoya rwiza rwa mbere yo yari umwana mutoye w'igikundiro aja kungana nk'uko nuko aramutora amushikiriza muramu maze aramusoma murabizi aramukunda murabona rero nyina yaramufashe yo bega gaciro yavuze ati yo fise ubwoba bwinshi naho bwakwa biruko urabizi uyu mwana mutoye n'akantu gakunditse rwose bega murazi bibiliya yavuze ko uwo yari we mwana muto mwiza cyane yigeze kuvuka rero ndazi yuko ababyeyi bataja uhuza nanje kuri cyo niyumvira yuko nyoko yiyumvira yuko wari umwana muto mwiza wa mbere sivyo ego afise uburenganzira bwo kwiyumvira uko ariko bibiliya yavuze yuko uyo yari umwana muto mwiza yo yari mwiza cyane imana yari imufise ku ibiganza byayo murazi kubw'ibyo yo yari akantu gatoye keza ka mbere yo ryamyaho kandi we yo twenze gatoye gusa atamenyo ntiwari ufise umuvukanye mutoye nabo yakoze ibyo mu gihe atarafise amenyo atwenga gatoyi gusa nka kuriya kandi ikintu cya mbere mumenya we yo mana we ndabizi reka tumunyegeze gusa ingorane ni iyihe uri kukora iki mumujane hepfo murazi tegeke rya ryo raba baba pfumu bashaje bamazuru maremare nibaza ngaha batwara umwana wacu bamwice nivyo ntidushobora kumureka ngo arire kubyivyo yo yarakeneye imfungurwa zo mu gitondo canke imfungurwa zo kumugoroba rero nyina yamushize hari ya mufuruka aramwonsa murabizi kandi rero yarameze neza ico gihe amajoro make yireri nyuma yivyo bariko bakina nawe matse wa nuko asubira kugenda muraza atangura kurira yagiye hanze vuba na vuba maze aramunyegeza aramunyegeza anyaruka rwose nkuko kandi epfo inyuma hari ya muruhome amuramu yari yashize hahantu hato yoshobora kunyegeza uwo mwana hanyuma ikintu cya mbere mwomenya bumvise ikintu ku ngazi yo hejuru ikigenda yagiye abantu bose bakoraniye ahantu hamwe bavuga bati nibo abo n'abarozi bashaje b'intoke ndende b'inzara zisize amarangi nuko babarozi bashaje baraza hasi hariya byite tegereza mu idirisha avuga ati yego nibo bahagaze hariya ugurura umutama muramasaruka yugurura umuryango avuga ati mwifuze ikingaha yavuze ati mufise uruyoya ngaha kandi turabizi tugiye kurutwara nta ruyoya dufise rwo kubaha bamutwaye turinjiye kuraba uko biri kose turi abagore b'abapolisi murabona ibituranga kandi ibyo ni mbega icyo si ikintu ku mugore ariko ngo turi abagore b'abapolisi dufise uburenganzira duhabwa n'ubutegetsi murazi turafise ngaho ubu kandi rero nuko rero baramanuka barinjira hanyuma bahinduka izi ntebe bugurura ububati bwose baterera ibintu byose hazi bafata amashuka baranyizunguza kugira apfemwo ubucafu nuko baduza ingazi yo hejuru maze babonaho dawe yari afise ahantu hakabanga baraba ahantu hose ariko ntibashobora kubona uruyoya ntibashoboye kubona uruyoya ko ruko bangana kuri uwo mugore hariya hanyuma barabaza abayemwe yo kebedi akengereza ahagaze hariya hari mu maso yiwe hakeye baragenda bavuga bati raba ngaha turazi yuko uri nyinye w'abana turashobora kuvuga turazi ukutsa turazi yuko uri umugore wonsa kandi turazi kuri umwana uri ngato tuzogaruka tuzobibona turasohotse bakubise urugi maze barasohoka yavuze ati yo twoshobora gukora iki nuko amurama avuga ati gusenga mbega si cyo kintu cyo gukora nicyo kintu cyo gusenga reka dusenge yo si cyo icyo gukora yo nuko aravuga ati rero mraba mawutekereze maze subire ugende wonse umwana ngiye ku ngazi yo hejuru gusenga nuko araduka ku ngazi yo hejuru maze arasenga yavuze ati yehova ufise amatwi yehova ufise amaso yehova urashobora kumva urashobora kwishyura amasengesho waduhaye umwana waduhaye isezerano ryawe kandi uzoguma isezerano ryawe kandi uzorinda urya mwana kandi mfise ibyizigiro amaze gusenga arushe yaguye gutya araryama yararushe cyane yari yakoze umunsi wose kandi asenga ijoro ryose yararushe hanyuma rero murazi ibyashyitse yagiye kuryama arota inzozi murazi imana ivugira mu nzozi nabyo sibyo atankeka irabikorego irabikora irabishobora murabona kandi ivugira mu nzozi yo mazi amaze kubyuka amaze avuga ati nibyo nari nkwiriye kuba nabyiyumviriye ko nicyo nari nkwiye gukora gusa sinja kugira icyo ndabivuga ko yamanutse ingazi yavuze ati yo kebedi yego mukunzi yo narushe cyane sinshobora gusinzira yo njya kuryama byose byaheze ubizi gute yo ndabizi gusa mfise ibyizigiro gusa aho kugira ngo papa iryo joro aduge gusenga yamanutse mu nzu mu kuzimu yari afise ibyo akora ayo hepfo ndibaza icyo yari ko arakora reka tumanuke tumurabe ndabona hepfo hariya agenda do fatira irenga urirabe urihindukize amazi urabe namba ni ryiza aroni mutoya yarasohotse uwo munsi maze yegeranya umukama wayo wose ayishyira mu nzu yo mu kuzimu murazi imana iratwitwaririka ubutumwa bwiza bwa kera bwose bitegerezwa kubukuri bihambirire hafi yavuze ati amuramufise igihe yengorane areruya mukunzi bandanya n'ubutumwa bwa kera n'ubutumwa bwa kera nimutsa nibingaha murazi n'ubutumwa bwa kera nimubi matanishe ishashara byose kandi nibyiza kubukwiriye kuri jewe nimumpe ubu bwa kera yari kwakora ikintu kimwe murazi nyuma y'indwi imwe canke zibiri ikintu ca mbere mwomenya bibabakiye ibibakije ico yari kwakora ijoro rimwe rero mu gihe bose bari basinziriye murazi yaratutse ku ngazi yo hejuru aza akakatoya abigiruku kandi arakazana yadugije ishuka aho yo kebetu umukore wiwe aryamye aricokeza munsi y'ishuka kandi aroni mutoya na Miriam mutoya bari basinziriye murazi yo kara kantu gatoya karyoje kari gatwobwa agakoga gatoyi kandi na Aroni mutoya kwaruko nikagashira munsi yaho yavuze ati yo kebedi mukundo yaravuze ati wari mu nzu yo mu kuzimu usengikije ijoro Amuramu yavuze ati oya nari mu nzu yo mu kuzimu shimi imana yavuze ati wari kukora iki yavuze ati ndashaka kukubwira rero urazi yuko barya abakecuru babapfumu bashaje bagaruka ego kandi ndashaka kukubwira icyo tugiye gukora ubu tumaze amezi atatu dufise urya mwana kandi dutegerezwa kumwikura yo Amuramu utegerezwa gukora iki dutegerezwa kwikura urya mwana ego yo uri umuntu mubi oya ntabwo ndi umuntu mubi oya ndico ndazi chonkora ushatse kuvuga iki rero uzoba mubi nka farawo kuja kwikura umwana wacu ego tugiye kwikura umwana yo ntidushobora umviriza rero ntimugumana nitumugumana tuzomubura kandi nitwa muha urya yamuduhaye azomutora sivyo rero niwa mugumana uzomubura ni gute uzomubura rero bakecuru babapfumu bagiye kuza kumutora kandi raba namba ugumanye ubwo bugingo ukabandanya ubaho nk'isi uzobutakaza abapfumu bikuzimu bari inyuma yawe kandi nivyo ibi bintu byose bya kera by'ubusazi bw'isi n'ibintu biri hanze biri inyuma yawe neza na neza niwa bigumya uzobitakaza ariko niwabisubitse urya yabiguhaye uzobibona ubigumane ubu niki ni twabigumana dukora iki kubitakaza nitwabiha Kristo tugira iki turabigumana amina ni vyiza rero mwishura neza rero yavuze ati yo kebedi tugiye kumubura nitwamugumana kubw'ibyo rero nitwamusubiza urya yamuduhaye rero tuzomugumana rero mufise ubugingo kandi dawe mawe nawe cyo kimwe ariko nimwabugumye muzobutakaza nibyo abapfumu bikuzimu bazobufata bose bari inyuma yabwo ariko niwabusubiza urya yabuguhaye uzobugumana mu bugingo budashira haleluya amina mumbabarire bana jewe gusa ndi umutama bikwiriye wo kuvuza induru nimwabugumana reka tubivuge twese hamwe nimwabugumana uzobutakaza niwabusubiza urya yabuguhaye uzobugumana amina mwibuke rero muhe rero reka rabiyo atangura kurira yavuze ati yo ugiye kumugira iki niko yavuze raba ngaha ndashaka kukwereka ikintu kimwe icyo ufise munsi y'igitanda cyanjye hari yavuze ati reka ndakwereke tu nuko agikora ko yavuze ati yo ni agaseke gato kamarenga n'ubwato n'ubwato butoya icyari cyo
It's a little ship, what it is.
Has got no rudder. Has got no handle. Dufise, nta gihuzu bufise. Nta n'inkoho bufise buri bumwe. Kuri bwo akandi yamara bugiye gupakira umuzigo wa mbere w'agaciro wigeze gupakirwa n'ubwato kugeza icyo gihe. Wumwumve, cyumve. Nta mu kapitene cyangwa abakozi bamufasha mwene data ndanze ubwato bw'umuntu akuze nk'ubwo nabwo yo ati reka ndaburabe Amuramu reka ndabe aja hariya yavuze ati raba ngaha bufise umurumyo mutoya urabona akura kuwo murumyo mutoya yavuze ati biranuka ye mana we yavuze ati ego biranuka kubera iki nabusutse ko ikaburimbo hose bwuzuye uburembo hose uburembo ni kaburimbo murazi nuko bashira uburembo hejuru yabwo hose nibyo yari kwarabiza hariya maze abisuka hejuru yayo marenga yari yabusize uburembo yavuze ati urabona amazi ntashobora kubyinjiramo rero urabona burahomye hose se arongera ati kandi ngashobora gusa kubyinjiramo amazi ngashobora nta nabusinze uburemo yavuze ati buranuka mwebwe bana murazi kaburimbo icyaricyo iyo biriko barubaka ibarabara yo uwo munuko mubi ariko igumya iyu yugara imyenge yose mwibarabara kandi nuko bikora byugarira amazi yose kandi byo nibyo isengesho rikorera bizera nibyo bigumitse isi kure yawe buri munsi ni mugiye upfukamye ukavuga uti mwami Yesu maze amaraso akamanuka kandi akagushiraho ikimenyetso kugira ngo umurwanizi ntashobore kukubona murabona nibyo murabona kubyivyo rero yo kenshi abantu baje hariya no hino bakavuga ko ari bibi cyane ariko ibyo ntacyo bihindura biragukingira nico kintu gikuru kuguma ukingiye uvuga uti urashaje ariko ibyo ntacyo bitwaye birakurinda none ati tugiye gukora iki ni byiza ati nzokubarira icyo tugiye gukora tugiye gufata umwana kandi tugiye gutandukanya kayo gatoyi kandi tugiye kujana umwana tumushiremo ngamaze tumushire hariya mu ruzirwa nibyo yo waya waya oya muramu nushobora gushira umwana wacu hariya mu ruzi ego ego ndazi cyo nkora murabona yari yakitsi nzotsi yarazi cyo gukora murabona imana yari yamuhaye amategeko yarazi cyo gukora yarabwubatse maze abona yuko cari kigereranyo neza na neza cy'ubwato bwakijije Noah hariya mu gihe ciwe kubyivyo yavuze ati rabe hano ndafisi ntoboro hano hejuru yacu kubyivyo arashobora guhema murabona irashobora gucishamo umuco w'izuba hariya kandi murabitse ubwato buri muri bibiliya ya kera aho hambere hahise byakozwe kimwe kandi cyari givisi ntoboro neza hejuru yacyo kugira ushobore kubonayo urabona kandi aho yategerezwa kurabira kubwivyo rero uyu mwana muto yakengeretse atagira izina nta ni izina yarafise muto uyu mwana atagira izina kandi ari ku mwana muto yarusha abandi ubwiza mwisi joro rikurikira igihe binjira kandi bararindiriye gushika nk'isaha icyenda zo mu gitondo maze rero aragenda nuko aca gusenga ararengana kandi avuga ati ubu ngo Yokebedi haguruka nuko bavyura Aroni mutoya na Miriam mutoyo yaraje kandi ashira amaboko yiwe yavuze ati data Miriam muto yavuze ati ntugiye gufata musaza wacu mutoya umwana uri hanyuma umushire muri ntira aho zirya ngona zose zishaje ziri hanyuma yasunitse umushatsi wiwe mutoya inyuma nk'uku kandi we yari afise amaso meza n'umushatsi mutoya mwiza kandi kubyivya musoma ku ruhande rw'umusaza yavuze ati mukunzi birambabaza nanje ariko dutegerezwa kubikora urabona bakobwa batoyi n'abahungu batoya imwe na rimwe dutegerezwa gukora ibintu bitubabaza ariko dutegerezwa kubikora uko biri kose igihe abo bakobwa bavuga bati hewe warigeze unywa itabi uzovuga uti oya noneho gerageza rimwe yo ndi umugenzi wanyu murabitse ego gere rigerageze ariko wewe rirashobora kugira nabi gatoya ariko vuga uti sindarishaka murabona sindarishaka avuga ati uraza kuza tujane nawe mu giteramo uyu mugoroba oya sinza mu biteramo murabona birashoboka kubaza kukubabaza gusa gatoye murabona yo uri umuntu yasizwe n'amajambere ntitwizere ivyo bishobora kukubabaza gusa gatoye hindukiza umutwe wawe gusa n'ikintu cyiza cyo gukora urabona na ntabyo kora ibyo kora igikwiriye nivyo naho rero igihe barya abakobwa bazoba bariko bariga uku kuntu kubyina nka kurya hanyuma bashaka nawe ubikore ubabwira uti oya wewe ntubikore urabona yo rero nibinezereza cyane ntimuraba ukuntu binezereza mushaka gukora ibyiza rero mwebwe mwame mukora ibyiza rero ibyo muvyibuke ubu ntimuzobyibagire sibyo rero bakoze iki bafashe urya mwana mutoyi hanyuma bamujyana hariya hejuru hanyuma Aroni aduga avuga ati data ugira ukoreri ku mwana wacu yavuze ati Aroni icara ku maguru yanje mukunzi yavuze ati raba Aroni namba tugumica uyu mwana duca dukora iki kumubura ariko namba dusubica umwana mu biganza by'uwa muduhaye tuzokora iki tuzomugumana nibyo ariko ni gutugiye kubikora dawe sinzi ukuntu bigiye gukorwa ariko Imana birabikora murabona kandi rero bashira umwana mutoya harya hanyuma kagenda kandi ngaha baragenda ubu baja kurugo kurugi bamanuka kurugu kurugi akaraba nkuku hepfo yibarabara hariya yibarabara nta hantu nta muntu ariko araza yavuze ati ingo yokebeti ingo aroni ingo 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 miliyabo reka tugende bafata ubwato butoyi hanyuma banuka bamanuka kuruzi yo igitondo kiracari kure hanyuma ngaha rona raje hari inyuma yafise miliyamu mutoya wiwe na mushiki wiwe bariko bararira kandi yokebeta kengeretse agiye avuga ati bariko baritegereza ibarabara mube maso mube maso bamanuka ni barabara mube maso bafise wa mwana mutoya nyina wa nawe yari afise rwa ruyoya kandi kandi se afise ubwato bamanuka kuruzi yo n'uruzi runini ya hafi uruzi rwa kabiri mu bwaguke ku isi yose kandi rero rero uruzi runini ya cyane kandi rumeze kuntu kandi rwuzuye ingona zinini zishaje n'ibindi bikoko byo mu bwoko ingona yo zari zibyibushye zaragiye abo bana batoyi zari zibyibushye kandi kandi avuga ati yo kebeta bwira muramu umugabo wiwe ati yo ni gutitso ngona zimufashe ni gutitso ngona zimukoze ko aravuga ati ntimutinye igihe ziza kwegereza amazuru yazo kuruye kaburimbo zica zihunga murabona nicyo gitumi inuka murabona iza kwegereza izuru ryayo avuga ati sinshobora kumoterwa inyama y'umuntu rero izoca ihunga iyo kaburimbo iranuka cyane gushikaho zizoca ziruka bizogenda neza ntimutinye rero bobo kandi baca bo babushira hasi ubwo bwato butoye kandi yavuze ati rero onsa uwo mwana rero nyina w'umwana ararera umwana akamwonsa kandi afata umwana akamwonsa gushika haze mu gitondo cya kare hanyuma rero amusoma aramusoma hanyuma avuga ati rero Aroni urashobora kumusoma hanyuma Aroni aramusoma hanyuma amuha Miriyamu nawe aramusoma hanyuma nyina aramusoma kandi yo yavuze ati gusa jewe rero rero mwumve dutegerezwa kuba abasoda murabona dutegerezwa kuba abasoda rero mwese mushaka kumusoma ubugira kandi bose baramusoma impande n'impande bugira kandi hanyuma bamwinjiza hariya hanyuma nyina tegura ubureta butoya abumushirako hanyuma n'umusego mutoya amushira ngaha avuga ati mwana wanje nkundi imani guhezagire rero imani izomwitaho imutinye arugara karya kantu kandi urazi ikintu cya mbere se atangura gukura ikoti yiwe gukura ishati yiwe ngaho aragiye yinjira mu mazi mwibaza yuko mu ijuru hariho harabiki iki gihe haleluya murazi igihe ibintu bimanuka ngaho hariho ikintu kinaka kibandanya duga hariya nyine amina ndashobora kubona imana iva mu ntebe yayo y'ubwami igenda ivuga iti gaburiyeli gaburiyeli uri hehe gaburiyeli avuga ati ndi ngaha mwami ingo ngaha ngira ndakwereke ikintu kinaka ivuga iti mwabamarayika nimuze hano akanya gatoya nshaka kubereka ikintu kinaka ndafise abantu banyizera ego ndafise abantu banyizera muze ngaha umwanya mutoya ni byiza ko mwebwe bamarayika murabe ibi murabe ibi biri hehe hariyepfo murabe ego ego ndabibona murabe hariya hasi murabona ubu bwa birya 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 byatsi hariya zirya bendera n'ibindi ego murabe hariya ibyo nibiki hariho umugabo adugije ibiganza hejuru ku mapfi yiwa hamagara hariho nyina w'abana ariko ararira hamwe n'abana babiri bariko bararira baranyizigiye gushika ku iherezo ryose Gaburiyeli uribuka igihe waja hariya uribuka urya mugabo ego narahuye nawe mu cyumba cya rya joro akandi naravuganye nawe aracanyizigiye naronsa abantu banyizera naronsa abantu banyizera gushika ku iherezo muramubona mumurabe ego yo sibyo ibyo si byiza data ariko aratambuka mu mazi atangura gusunikira hanze ubwo bwato butoye ndashobora kumwumva avuga ati Gaburiyeli sabwe mwami hamagara abamarayika ibihumbi icumi kurubuga ubaha amategeko yo kugenda ubu nyene hamagara abo mu ijuru barungike bose hejuru no hasi ku bikingi by'ijuru kandi bashyire hejuru no hasi kuri nti ntegetse yuko atangona izokora kuri kujya muziko nta na kimwe kizokorako nimureke n'igisate cy'urubaho ngo kiwegere haleluya Gabrieli yavuze ati biraja gukokwa mana we yavuga icinzamba abamalayika ibihumbi cumi baje mu gitondo umutereva mbega ugiye kuba hehe kamwami nzoba ndi ku yindi mpera yama ari ku mpera yo kwakira nzorindira iyindi mpera ndafise intumbero abantu nibanyizigira ndafise ikintu kinaka intumbero bizoba ari byiza cyane kubana nabo nibyo amanuka ku yindi mpera ndabona Mose cyangwa Aroni mutoya nabo basubira mu ibarabara barira yitegereze kandi Miriam umutoyi aracahagaze yitegereza avuga ati yo yavuze ati ngo Miriam uriko buraca ingo inkoko ziriko zirabika ingo buriko buraca ingo mukunzi reka tugende yavuze ati yo dawe ndakwinginze iri rimwe ndeka mpamagare gusa ndabyitegereze gusa kandi ndeka ndabibishika ndaca kugaruka muhira mukanya gatoya yo icyo ni ikiyumviro cyiza Miriam cyotegerezwe kuba byiza cyane uhagarare gusa maze witegereze ikijya kuba neza na neza ndaja kubyitegereza rero niwihute utahe haheza kanyu urabe gusa ikijya kuba ndakanduze utuzanira gakuru ikiriko kiraba neza na neza dawe rero urabara bandangije bategerezwa kunyaruka Miriam umuto yarahagaze maze aritegereza ikintu cya mbere mwomenya burakeye yo n'igiki kirya cyariko kiraza hariya ni ingiga y'igiti oya mbega nibya ni ingona yo irahindukiye hahaha mbega yabonye icyo abantu benshi batabona urabona urya muzigo mutoyi wari ugiye ureremba hariya biyumviriye ko utagira umudereva biyumviriye ko utagira umukapitene n'umwe wari umufise bari bako raniye bose hirya no hino ngiyiraje ingona ntoye epfo bwiti yo murabe hariya ngiyiraje ireremba agurya yoya ntishobora kuza hafi yurya muzigo hariya muri wo harimo umwitegenja umucunguzi imiliyoni zitatu z'abayuda zari zikeneye kuba abitegenja amadayimoni yose y'ukuzimu ntiyoshoboye kumukorako karemberembera hepfo ubu bwato butoye bukoze mu ikaburimbi buri hepfo kuruze ikintu cya mbere mwomenya bwinjiye mu gashururu uko mwibenga yo Miriam yavuze ati yo murabe birya kirya karya gashururu uko mwibenga muyirabe murabe karya ikintu cya mbere mwomenya buno nyene yaciye yimuka uko niko bigenda dushika mu gashururu uko mwibenga rimwe na rimwe ubu bwato butoye ntugira ubwoba hariho umuntu ariko arakuraba abamarayika buhoraho bashagaje impande zose z'abamwubaha turafise ibihumbi icumi byabo bagendagenda bari ku murongo ubu Miriam umutoyi yamanutse aduga hejuru kuri uru rutare maze yigirayo nk'uku hanyuma arururuka yitegereza ubwato hanyuma amanuka aciye ngaha maze agenda aciye muri uwo murwi w'amabendera haciye umwanya mutoyi bwaciye buhagararira hariya ati yo ndibaza ubusiwe yamubwiye ati ubu ntukemere umuntu uwo ari we wese ngo akubone uri kurabibona urabiraba namba umuntu aje agakora gusa utari kura binabiraba rero cha ugenda mu yindi nzira ntugakoreko nk'uko womenga uriko urabiraba na gatoyi ariko bandanya yavuze ati ni byiza yagiye hepfo yakunkengera y'uruzi buca urahagarara ikintu cya mbere womenya hariho umugwi munini y'abarobyi kandi yakoze gusa nk'umukobwa mutoya ariko aragendera hasi hafi isaha imwe z'umunsi ubu murabizi rero yagendana hariya hepfo ku ruzi kandi ijisho ryiwe ryagumye rihanze inyuma mpande n'impande araba iyo bugiye haciye akanya gatoya yaciye aca iruhande y'uwundi murwi babandanya witegereza gusa agenda ahantu hatoya aguma abandanya agenda ahantu hatoye haciye akanya yaje yerekeza uruhome runini yaruhambaye mana we bugiye inyuma y'uru ruhome yoshobora gukora iki ntazi icyo yokora ntashobora kurengana uruhome rero agenda mu mazi kandi ayahonyangamo nk'uku hanyuma akavura akugasa masongero agashira agashikahariya akanda kagumagenda ikintu cambere mwomenya ari mu murima uteye igomwe amashurwa ariko aratutuza ahariho hose kandi ni vyiza cyane rero ubu umviriza kanya gatoyi ubitegereza bigeme batoya amashurwe meza kandi yo ibiti byose biratutumiriwe hasa neza cyane nurugo rusharije yo yavuze ati raba hariya kuri ribidya yo mana we ndi mu murugo rusharije ku kirimba ikirimba cha farao mu rugo rusharije ngiye gukora iki nga igihe bomfatira hano yo mana we bonkorera iki kandi baritegereje hariya bwa bwato butoya bwari ko buragenda kandi buca burahagarara hariya mu mazi maze buca butangura kureremba hejuru mu kumazi ndibaza icyabitumye hanyuma cha yumva umuntu ariko aravuga yaciye mu bisaka yaricaye maze araraba hanze nk'uko mubizi Miriam mutoya atangura kuraba hanze arabubona ikintu cya mbere mwomenya hano haza abantu babibi bigatanya banini yab'inkomezi bahambaye bipfutse ihema nk'uko kandi abagurano babakurikira bongera baririmba hanyuma haca haza umugore kandi yari afise urugore runini yagwiza habu ku mutwe wiwe n'inzoka niniya umwana wayo wuguruye umuryango wayo wuguruye nk'uko imbere yarwo kandi yari umugore asa neza cyane hanyuma aca aramanuka yari yambaye ni kandi nziza cyane n'ibindi hanyuma numva umwe muri bo babo bagurana avuga ati icyubahiro cawe wiyumvira yuko amazi aja kuba ashushe muri iki gitondo Miriam yavuze ati nyakubahwa yo icyo gitegerezwa kuba ari icyubahiro rero ntegerezwa kuba mu rugo rusharije kandi namba bamfatiye hano bazonkorera iki ni byiza yabandanije amanuka kandi aba bantu birabura bibigatanya bashize igiti nk'uku bagendera ku mpera y'amazi nk'uku hanyuma yanyereye ku birato byiwe kandi inshore kimwe yari ifisiye igitambara cyo kwihanagura abandi bafise isabuni kandi yaramanutse kubwo koga mu gatondo yamanutse hari yamaza ca atangura kwitegurira kuyoga yanyereye ku birato byiwe avuga ati ndaja kunyoguhonyoza amano yanje mu mazi ndabe yuko atarasusuruka yo ni byiza gusa nibiki hariya yo Miriam muto yavuga ati yo yasuzumye ubwo bwato yo yavuze ati iyo yo bari ngona umwe muri bo abo bagabo ahamba yashavuga ati gusa kanya gato ndaza gutahura shwa agenda apfa mu mazara gatora maze agenderamo avuga ati icyubahiro ni cawe agaha inchoreke kandi iyo nchoreke iragatora mazira kamuha nta kuriya ica igashira hasi yavuze ati nibiki biranuka bifisi kaburimbo kuri yo raba ngahabi bifisi kinogo muri yo maze Miriam avuga ati yo noneho hagiye musazanje noneho hagiye musazanje hanyuma bakuguruye gutya yo yaruhuyo yamaze ruca uratangura umwana mutoya mwiza mwisi kandi yo imana yari gushobora guteza urwanko guteza urukundo n'urukundo rwose yashobora gushira mu mutima w'umuntu nyina w'umwana yarushitse mu mutima gurya muko kandi yavuze ati numwe mu bahebu ndazi icyaricyo n'umwansi wanje nta buntu buri muri we yahamagariye abana bose b'abaheburayo kwicwa kandi umwe wese muri abo babyeyi bibaruka bari bataye uruyoya rwabo biteze ko rwoshikira hariho hose rushobora yo n'umubeshi rero ntibazo kwicuye kuko n'uwanje naba ingene Imana ikora yaramutoye hanyuma musomye hanyuma urwo ruyoya ruca rurarira kandi igihe rwarira byatumye umutima w'ibushuha yavuze ati wa kantu gato gakengeretse avuga ati nzomutwara kandi nzomwita izina kandi hari aho yavuwe yakuye izina ryiwe ryari irihe Mose kandi Mose risigura ugukurwa mu mazi murabona yavuze ati ubu nzomwita Mose kandi azoba umwana wanje bwite nzomuzigama ariko rero yavuze ati ariko ndi inchoreke sinshobora kumwonsa nta buryo na bumwe fise bwo kumugaburira ntafisa yo macupa n'ibindi nk'ivyo abagore ntibanywa itabi nk'uko babikora ubu murabona no kwihuburozi bonye n'ubwabo rero yavuze ati yemwe nimbuzi ata nzokora iki niki rero yavuze ati jewe umwe muri bo yavuze ati nzokubwira icyubahiro cawe nzorondera umuretsi w'umwana wawe yo yavuze ati ibyo ni byiza mutoya ikintu kinaga cyaravuze umumarayika hagaze hariya kugisa akavuga ati Miriam hariho amahirwe yawe hariho amahirwe yawe eh Miriam arasohoka avuga ati nta kintu uvuga ubu ure nureke sohoka maze uvuge yuko uzoronka umuretsi kandi genda urondere nyoko wawe nyawe ni byiza rero yarabivuze yavuze ati icyubahiro cawe rero mu bisanzwe yavuze ati uri kurakora iki nga ariko murabona imana yarabitwikiriye byose kuki yari afise abamarayika ibihumbi cumi bari bahagazaho murabona integuro yiwe igiye gushika yari afise abamarayika ibihumbi cumi bahagaze aho Nyeri kintu cyambere uzi yavuze ati yego mugenzi uriko urakora iki ngaha yavuze ati nakubonye n'umwana ati ndaza ahantu hari umubyeyi mwiza yoshobora kwitaho umwana wawe ku bwawe yavuze ati genda umutsane kandi umubwire yuko nzomuha amadorari amajana atatu kundwi kugira ngo yiteho uyu mwana kandi nzomuha ibyumba bisigaye byose mu kirimba hanyuma nambutse ahantu hari umugore w'umuheburayo akaba n'umurezi ashobora konsa uyu mwana uwo mwana nanje Yego icyubahiro cawe nzokurongera umwe ati uburindira akanya gatoya imbere yuko winjira mu nyubakwa utegerezwa kugira igiharuro kabanga murabona ntuzi igiharuro kabanga buri munsi turafise igiharuro kabanga ubu igiharuro kabanga uyu munsi murazi cyarico igikoresho bakoresha mu kwegeranya ibyatsi n'umuganda w'ibyatsi ati ico nico utegerezwa kuvuga kugira winjire nirembo rero Miriam yagiye muhira nkuko ashobora ku nagi bigoranye maze asimbura uhome hepfo mwibarabara hepfo muri iyi nzira no muri iyi nzira bigoranye nkuku ashobora kugenda yirutse mu nzu hanyuma amuramu yaraje gusa muhira hamwe na Yokebedi kandi yo bari babaye nibaza ibyo ariko biraba yavuze ati umwana wanje akengeretse wewe yavuze ati ubumviriza gusa ati naciye mu kanya gatoye hariya hepfo mwibarabara kandi urya muvyeyi akengeretse yarazigamye buri muntu wese umunsi wose baje bava muri iki kibano gito ki muri iki kino kibano kino gitondo akandi baramenye buri mutwe w'uruyoya hariya mu kibano maze ati ni gute bariko barakomi induru no kurira ubu ntuziyo umwana wawe ari aho umwana wacu ari Imana izomwitaho rero ikintu kinaka caragiye gusa yo bari hariya ku muryango ubu rero baragiye hanyuma barari hoya ntawara hari yari Miriam yavuze ati yoyo Miriam injira mukundwa niki cyashitse ku ruyoya yavuze ati mama ndashonje yavuze ati ariko niki cyashitse umwanya na yavuze ati ndi hafi no kwishwa n'ikigoyi mawe yavuze ati yo umwama shimi haleluya ndi hafi no kwishwa n'ikigoyi mawe yavuze ati ariko niki cyashikije umwana yavuze ati mawe ndashonje noshobora gufungura iki cyose kiri mu nzu yavuze ati turaza kukuzanira ikindi cyo kurya ariko niki cyashikije umwana yavuze ati yo umwana metse neza mawe n'ikintu cyo gufungura yo ndanezerewe cyane ariko niki cyamushikije rero n'ikintu cyo gufungura ndi hafi no kwishwa n'ikigoyi kigoyi woshobora kubyibaza Yesu yavuze ati Miriam yavuze ati Miriam uyu ni nyoko naso umwana wari hehe mwene data Branama kubise yavuze ati nakubwiye mawe umwana namubonye kandi ameze neza rero mawe anzanira ikintu cyo gufungura ndiko ndicwa n'inzara uraze ndi hafi no kwicwa n'inzara nkukuba umeze iyo uje muhira uvuye ku ishuri uraze iyo gusa hategerezwa kuboneka ikintu rero yaragi yemaze amuzanira umukata avuga ati ubu mumbwire hanyuma aragenda arya urazi nkuko yavuze ati mawe yavuze ati ego ariko niki cyashikiye umwana kuki yavuze mawe yamubwiye inkuru maze avuga ati mawe nugenda utore impuzu zawe nziza kuruta izindi kandi utore ivarizi yawe itekeye kuko ugiye kwitaho urya mwana yo iki ni wa mutakaza uzomutora ugira kandi ibyo nibyo niwa mugumye uzomubura niwa mutanga niwa mutakaza uzomuronga ibyo nibyo hanyuma Miriam mutoyi gusa ariko ararya mu yavuze ati nibyo ugiye kugibwa muno munsi kandi sibyo gusa ari kugiye guhabwa guhabwa amadorare amajana atatu kundwi n'ibyumba byiza kuruta ibindi mu gihugu kugira wose umwana wawe bwite ubwa mbere muri kahise k'isi yose waho umubyeyi yigeze ariwa kugira yonse umwana wiwe yite murabona uko imana ikora mwene data haleluya yonse umwana wiwe bwite kandi aronge amadorari amajana atatu kundwi kubw'ibyo n'ibyumba byiza kuruta ibindi mu gihugu imana ikora ibintu sibyo gusenga ntibifise akarusho mbega ni byiza gusenga amina rero yateguye ivarisi yiwe ntoya tugira tunyarutse tugiye guheza mu kanya gatoye gusa rero yateguye ivarisi yiwe hanyuma amanuka ku ibarabara anyaruka nk'uko yashobora hanyuma ikintu cya mbere mwomenya yaraje abarinzi ba kera bibigatanya bahagaze hariya n'amacumu manini yabavuga bati ninde agiye hariya yavuze ati igipawa hamwe n'umukama w'ibyatsi by'inka dengana urabona uko imana ikora ibintu yagiye kumurinza kuri kiramaze yaciye afota afata inkota yibavuga ati urinde ntindagiye hariya yavuze ati igipawa hamwe n'umukama w'ibyatsi by'inka yavuze ati dengana mana we murabona ukuntu imana ikora ibintu yaratutse agenda atumbereye ibwami yarahagurutse maze abantu bose b'ibwami barasohoka bafora inkota inkota zabo mbega ntindagiye hariya yavuze ati igipawa n'umukama w'ibyatsi by'inka dengana winjira ikintu cya mbere mwomenye umugabo yaraje yarasohotse ati mbega uri wa mupfasoni mutoye umwamikazi arindiriye ego none ni wa mubyeyi wo konsa uyu mwana yabonetse kino gitondo ego yavuze ati yemwe ni mu mwinjitse rero yinjiyeje umwana cyangwa yinjiye nyina w'umwana kandi umuganwa kazi mutoye yaraje maze avuga ati mbega urazi ikintu na kimwe kubyerekeye abana yavuze ati ego nyakubagwa yavuze ati raba uyu mwana si mwiza ego nyakubagwa ego yavuze ati urashobora kumenya ingene bonse umwana ego nyakubagwa atankeka yemwe bavuze bati nzoguha umushahara mawawe n'amadorari amajana atatu kundwi ntiyari imana ngene yari imana nziza hanyuma avuga ati hanyuma uronka ibyumba byiza gusumba ibindi bwami kandi n'imfungurwa zawe zikurungikira nta nubwo uzotegerezwa gusohoka ngo uteke imfungurwa zawe yavuze ati rero nguyu wa mwana witonde ntumute hasi yo ntugire ikibazo ntabyo nzogira ntugire ikibazo sinzomuta hasi umwiteho rwose cyane ntugire ikibazo nzobikora azofatwa neza rwose atanteka yari wiwe bwite murabona nzomufata neza rwose urabona ni umwana mwiza yavuze ati mwiza cyane ni byiza umuryango waciye wugarwa inyuma ya Miriam na nyina wiwe n'umwana mutoya Mose kandi igihe umuryango mugarwa yaravye hirya no hino yavuze ati tsitsitsi kandi yiyumviriye ko yari umwana wiwe ha yo mana we yaramukuyakuya mbega yari yakoze iki ya iyo yari kuba yaramugumije niki yoba yari yakoze kuko yamusubije kuwari yaramumuhaye kandi we iki yaramutoye kandi ashobora kumugumya rero niki gishika iyo dutakaje iyo tugumije ubugingo bwacu niki gishika tuzobubura hanyuma iyo tubusubije kuwabuduhaye niki kizoshika tuzobugumya tuzobugumya ibyo nibyo ni bangahe muri mwebwe mwese mwoshaka kuza ahiruhande yahavugirwa ubutumwa maze musenge mwoshaka kubikora woshaka Yesu yo kwitaho nk'uko yo yabiga yo bibagiriye mwabana batoya mwe gutereka twese abana batoya dukoranire hamwe iruhande yahavugirwa ubutumwa ubungaha murabikora ingonezi iruhande mupfukama iruhande yahavugirwa ubutumwa reka dusenge mwebwe mwese bana batoya bose ngamuze nga aha mwakunze inkuru yanje ntoya kuri ibi mwobikunze Nibyiza rero nimuze neza iruhande havuge ku butumwa rero muze mwebwe mwese bana batoya muze mupfukame neza hafi hafi yahavuge ku butumwa nibyo mwebwe mwese batoya inyuma nimuze ngahubu tugiye gusenga nibyiza mushaka kutubuga no kutsenga nimutuge maze mupfukame iruhande yahavuge ku butumwa ivyo nivyo rero ivyo nivyiza gusa Lero banyi na babana mushaka kuza namwe base babana mwese mushaka gupfukama hagati mu mirongo y'intebe ubu nshaka kubabaza abana batoya ikintu nga ni murare muri zera yuko Yesu abakunda nkuko yakunda Mose muri zera yuko abamarayika babarinda nkuko rero Imana yabahaye ubugingo sivyo rero ni warinda ubugingo bwawe niki kizoshika kuri bwo tugiye kububura ariko nitwabusubiza kuri Yesu kino gitondo rero niki kigiye gukoreka tugiye kubugumya mushaka kuburokora rero mushaka kurokora ubugingo bwanyu sivyo kandi murashaka kugukura mube abavyeyi nyabo n'abafaso nibukuri sivyo kandi n'abagabo nyabo abavuga butumwa nibindi nimushaka kugira ivyo rero nimba mubishaka rero nimuhe ubugingo bwanyu Yesu uko niko mubigira muvuge muti mukundwa Yesu ico nico conyene naronse kugira ndakiguhe n'ubugingo bwanje ariko urinde nkuko wabigiriye Mose ubu namba bamwe muri mwebwe bakunzi mushobora kuza no kupfukama namwe bamwe muri mwebwe banyi nababana nkumbure ko mwoba mushaka gupfukama ngaha muri iki gitondo yemwe namwe muravyemerewe namba mubishaka muze mupfukame ngaha nyene ivyo ni vyiza hano hari nyina w'umwana azananye n'umuhungu wiwe mutoyi hoba hari uwundi ese w'umwana dawe uwo ari we wese muri mwebwe Nambushaka kumu musenzi nkamuramu ingo upfukame nawe mawe da namba ushaka kuba nkayo kebedi yemwe ingo nga upfukame mawe atankeka n'ibya bose kubera iki ufise ubugingo nawe ubugumanye hazobiki uzobutakaza ubusubize kuba buguhaye hazobiki uzobugumana mu bugingo bugashira uko nukuri ubu ntimwokoranira iruhande mwese abaja kubikora ubu kandi reka dusenge hamwe namba batoye kandi hamwe natwe na hamwe twese ubu umunsi wa nyina w'abana umunsi mwiza cyane kandi nkungure rino joro noshobora guhindura icigwa cyanje no kubandanyira ijoro ndababwira ibyo kurya nyina w'abana yakoze ukuntu urya nyina w'abana yakoze niwe yigishije umwana wiwe mutoya kurongora Isirayeli yose mu gihugu cyasezeranywe yo yari umubyeyi nyawe ntiyari umubyeyi nyawe bavuze ego ubu dufise nawe nyoko nyawe nawe kandi nyoko ariko aragusengera yabaye dawe nyawe kandi data ariko aragusengera rero ubu tugiye gusengera hamwe kandi dusabe Yesu adufashe mwene data nevire woshobora kuza no gupfukama hamwe natwe da kandi reka tunamike imitwe yacu ahari ho hose rero mushikanje jerti uvuze umuvuzi winanga tanguye kuvuza zizane umwana mukunzi data wa twesare uri mwijuru iyi nkuru ntoya isanzwe yuno munsi y'imisi myinshi yarenganye hose w'umwana w'ukuri na nyina w'umwana w'itsera w'ukuri baza kuri wewe no kugutazira barakwizeye hari hagahinda muri kijya gihugu kuri muri cyo gihe none tubuzi gute yuko hariho Mose mutoya wa kino gihe apfukamye ngaha muri kino gitondo tuzi gute ko hatariho Miriam mutoya wa kino gihe nyene yapfukamye ngaha muri kino gitondo nawe umuhanuzi kazi yewe data mukunza babana batoyi baragukunda kandi baje gupfukama ku musaraba batahuye yuko bafise ubugingo butegerezwa gukizwa kandi barabuguhaye ubu kuko twasomye nyene mu ijambo ryawe ngo namba ubutakaje uzoburonka kandi namba wabugumi icyo uzobugura rero data ntibishashikashaka kuguma n'ubugingo bwabo ntibabishaka ku bwabo ntibabishaka kubaho ku bwabo bagomba kuguha ubugingo bwabo chabo kigira babu gumani bashobore kuronka ubugingo budashira bikore bituronse mwami heza gira babahungu n'abakobwa batoyi bose bari ruhande yaho bavugira ubutumwa heza gira banyina na base bari ngamo muri iki gitondo yo Yesu urukundo rwawe rwo buntu n'imbabazi zawe kuri bose uduharire mwami byaha byacu bose n'ibitunanira kuri ndwara hagati muri twebwe rungi kaba malaika haleluya mana wewe wategetse Gaburiyeli hanyuma abamalayika ibihumbi cumi baca bafata urugendo n'abamalayika bangahe boza impande n'impande babonye ababana batoyi bapfukamye ahavugirwa ubutumwa kino gitondo aha hose n'ahavugirwa ubutumwa no mu rusengero hose hahagaze abamalayika b'imana umumalayika afata amajwi ari hano afata amazina yabo mu gitabo ariko baratakaza ubugingo bwabo rero bashobora kuburonka muri Kristo bituronse mwami ese guhera uno munsi uno mwanya ubuzima bwabo butoya bwoza bwoba bwiza kandi buciye bugufi ese boba abana bubaha ababyeyi babo na se wo mwijuru gushaka igihe uzobahamagara ngo batahe muhira barongore mu bwato bwabo butoya no mu gashuru uko mwibenga hose igice cyose bafashwe mu bisake s'abamarayika b'Imana bobasunikira mu mari batahemba y'urukundo rwa bishitse mwami kandi no ku mpera y'urugende se boronka mu boshironka higi muhira higi kundiro hamwe n'ababyeyi n'ababakunda bose mu bwiza h'Imana izobihagaze ku muryango kugira ibakire data muzi bituronse data tubabarira ibyaha byacu n'ibigabitanyo kandi udufashe guhera uno munsi abana bawe rwose dushitse abana batoye mu biganza byawe ubu n'abanyi n'ababa hamwe nabo mwami baze babe mu bwato bwiza bw'ababyeyi kuri uyu munsi w'abanyi n'abana iki gihe cy'icibutso cyagenewe banyi n'abana kandi se boba guhera uno munsi ababyeyi beza kuruta ese abana babo abana bose kuruta ese twese twoza be twoba beza kuruta mwami kandi tugukorere bihebuje biduhe data kuko tubisabye mu izina rya Yesu amina ubu nimutse turirimbe iritazirano ritoya urizera ko Yesu yakurokoye urifuza ko Yesu yokurinda ubu mu gihe umuhagaze mudugiriza ikiganza nk'uku ndashaka ko muhindukirira nyoko naso na bose hamwe muhindukirire nk'uku rero murabe ngaha nyoko naso mwebwe mwese abakobwa batoyi n'abahungu batoyi mu haguruke ubu nibangahe bakiriye Yesu nk'umukiza wabo kandi guhera uno munsi mugiye kwizera Yesu abitwaririke nk'uko yabigiriye Mose mutoyi reka turabe ibiganza byanyu bidugije umwe wese muri mwebwe uyo ni byiza none habaye iki ugumije ubugingo bwawe uzogira iki uzobutakaza ubuhaye Yesu uzobugumya uzobugumya ubumbega gute namba Yesu yakuronse kino gitondo kandi uri umwana Yesu ubu sivyo uri umuhungu n'umukobwa mutoyi ba Yesu itegereza abana batoye bahagaze nga namarira mbwira kw'Imana itazivyo amina abagabo n'abagore bejo hagarara bazane ubakuye ku rubuga rw'ibyaha bazane Bazane Zana bo batoya kuri Yesu Yo ukuntu nkunda Yesu ubu nimutse yo mwese hamwe ukuntu nkunda Yesu tuduze ibiganza byacu yo ukuntu nkunda Yesu Yo ukuntu nkunda Yesu yankunze ubwa mbere mbega ibyo si byiza rero Yesu akunda abana batoye bo ku isi duha umudiho w'indirimbo mushiki wacu rero mwebwe mwese muhindukirire nyine ngaha kuri jewe mwebwe abakobwa batoye ndashaka kuririmba Yesu akunda abana batoye bo ku isi nibangahe bayizi ni byiza reka twiririmbe Yesu akunda abana batoye abana bose bo ku isi abatukura n'abasa n'umuhondo abirabura n'abera nabo agaciro mu nyonga ziwe Yesu akunda abana batoye bo ku isi ubu mwese muri mu gisoda ubu mwari mubitsi mwari muzi yuko muri mu gisoda cy'Imana ubu mundabe neza ubu muririmba niyi hamwe nanjye ubu kubera muri abasoda ubu murabiza abasoda b'umusaraba ubu sino kwigera ngenda murayizi yo ni byiza kera cyane indirimbo ya kera y'ishuri ryo kubiyimba nize sino kwigera rero mwebwe hamwe na jewe jewe hamwe na jewe ndi mugisota cy'umwami sinokwigera ngendera mu barwanira hasi genda ikaruvayiriyo ndasisha inkuho nini ya sinokwigera ntsinda bansi ariko ndi mugisota cy'umwami ndi mugisota cy'umwami yo ndi mugisota cy'umwami muze tujane ubu twese hamwe rero ubu sinokwigera ngendera mu bansi gendera ikaruvayiriyo ndasisha inkuho nini ya sino kwigera ntsinda abanzi ariko ndi mu gisoda cy'umwami gendera ikaruvariyo rasisha inkoho niniya sino shobora gutsinda abanzi ariko ndi mu gisoda cy'umwami urizera ko ushobora kuyiririmbira wenyine ingo ngaha mwigeme ingo ngaha nyene rero ndashaka ko mwese mukurikiza iyo ndiko ndagira ihango hafi inyuma yahavuga ubwo butumwa ngawo muze ngaha nyene umwe wese muri mwebwe muze ngaha nyene aho ndi murabona mutambuke ngaha ntihagire umwe inyuma y'uwundi bavuga ubwo butumwa nimuze ngaha nyene iruhande yanjye uko nyene neza neza uko nyene ubu rero hindukirira nk'uko murabikoraniro nk'uko nyene ndashaka kubereka ibyiza abahungu n'abakobwa batoye beza bakora iyo bamenye Yesu rero garuka ngaha bahungu namwe bakobwa ubu muri uko nyene rero rabahariya rero iyo muvuze sinokwigera ngera mu gisoda mwebwe kugendera mu barwanira ku butaka muca mutambuka namwe ninavuga nti sinokwigera ngenda ikaruvariyo namwe muca mukora uko nyene namwe muce mukora uko nyene nkora rero guma inyuma yanje inyuma ubu mutegure icumbi inyuma ubu muriteguye rero ingoreka tuyiririmbe sinokwigera ngendera mu barwanira hasi tegereze genda ikaruvariyo rasisha inkoho niniya ese ariko sinokwigera ntsinda umwansi ariko ndi mu gisoda cy'umwami yo ndi mu gisoda cy'umwami ndi mu gisoda cy'umwami uriteguye sinokwigera ngendera mu barwanira hasi genda ikaruvariyo rasisha inkoho niniya sinokwigera ntsinda umwansi ariko ndi mu gisoda cy'umwami amina mugume muhagaze ni bangahe babikunda muvuge muti amina ubu data wa twese uri mu ijuru heza gira aba bana batoye uno munsi n'abawe mwami baguhaye ubuzima bwabo bumvise inkuru ntoya ya Mose n'ukuntu wamurinze bumvise nyina w'umuntu na se w'umuntu mwizi ingene babafashije n'ukuntu babakujije kandi rero nyene n'aba bana batoye bafise ba nyina n'abasebeza rero ndagusabye data yuko ubarinda kandi ubarongorere mu nzira y'igihese abamarayika b'imana bobarinda bahere kandi ubakire ku iherezo kugira ngo ubakire mu minsi ya nyuma mwami mu bwami bwawe tubisabye mu izina rya Kristo amina ubu murashobora gusubira mu byicaro byanyu hanyuma mubwire ba dawe na maokuntu mwiyumva neza amina iminsi yose yo kugerera kwabo yararongowe iyo murayizi nayo yo kugerera kwabo bararongowe baca mu gihugu cy'isezerano barongowe n'ikiganza cy'umwami mu burongozi bwitwa batwawe ku nkengera y'i Kanani mwese hamwe ikimenyetso cy'umuriro wo kukagoroba hamwe n'ikimenyetso cy'ibicu ku murango gihungabana hejuru imbere ya gatoya mu gihe bafata urugendo mu nzira yacu hazoba umurongozi n'umuyobozi gushikaho ubugaragwa buhera kuko uhoraho imana yacu mu gihe cyayo izoturongorera ku muco w'iherezo ni bangahe barwaye kino gitondo kandi bashaka gusengerwa Nimutuzi biganza byanyu kuba twakerewe gatoye nkumbure turaja guhagarika iki korane cyo gusengera abagwayi gushika mwijoro maze tuvuge gusa ijambo ryo gusenga ubu kuko twakerewe mwakunze y'inkuru ngufiya nibaza ko byari byiza kubana batoyi ego twarabibabwiye inshuro nyinshi ntitwakoze ivyo murabona sinigera nkondo nk'amahigwe yo kwigisha ishuri ryo kubiyinga rero kino gitondo wari umwanya wo kuvugana nabo sinashaka kuba ruhisha ariko nshaka kubabwira iyi nkuru mwibuke bana bati yo si inkuru ya kera mwasomaho ariho hose uyu ako ni ukuri uko ni ukuri imana yarabikoze kandi iri kumwe namwe ubu ivyo ni byiza muze twunamika imitwe yacu ubu igihe turiko turaririmba buke buke indirimbo yo guheraheza jana izina rya Yesu hamwe nawe nkinginzo igukingira umwansi wawe nibyo jana izina rya Yesu hamwe nawe umwana w'imibabaro na gahinda.